mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ivyahishuriwe Yohana igice cya kane gihimba cya kabiri bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na rimwe i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndanezerewe cyane kuba ngaha muri iki gitondo ubugira kandi nariko ndiyumvira gusa ukuntu uru rubura rero kandi iyo tuba turi muri Colorado uru rubura rwari kuba rworoshye cyane kandi ruri kwa gapfungu kandi ubukanye bwapima hafi mirongo ine munsi y'ubusa kandi woshobora guhuha gutya kandi rwoca rusubira kugwa hasi ku mukungugu kandi vyomera gutya mu gihe cyose curusha nari ku buntu ngaha muri iyi mengo ni hagati y'uturere tubiri ubu haratose neza kandi huzuye ivyondo kandi ni habi kandi gusa hazi no nipfutsa ko noshobora gusa kugurukira kure muri Arizona maze nkarindira kagatasi kaza hanyuma nkagaruka. Uko niko twese dufatwa n'ibicurane imyanda n'ibintu n'ibi ubu biryamye hasi kandi bicika ibarafu hanyuma rero bikavamwo rero ivyo atuka hanyuma tukabihema kandi tukababara mu mihogo kuhumeka umutwe kumeneka umutwe kuribwa n'ububabare kandi mana we mana mbega igihe mbega ahantu ariko hariho igihugu hakurya y'uruzi urwo bita ururyoshi ibihe byose kandi dushikira byonyene irya nkombe mu kwizera umwe dushikira rurya rugi hari haho kuba hamwe n'abadapfu umunsi umwe bazovuzi izo nkengeri z'izahabu kubwanje na jewe aho niho tuzotaha muhira kugumayo rero sivyo uwo ni wo munsi turindiriye rero mu ijoro riheza tankeka naranezerewe izo nyigisho z'igitangaza n'ibindi numvise muri bene data Mbega Pat Tyler ari hehe muri iki gitondo yo Pat sinari nakubonye wicaye hariya nyene munini ya nk'ubuzima kandi inshuro zibiri nk'ibidukikije kandi sinari nakubonye wicaye hari n'ubwa mbere naronse Pat numvise Pat avuga atankeka nabinezererewe ndazi neza ko twese twabinezererewe kandi rero mwene data mutoya yashinze irya ntahe y'umuriro y'ubutumwa ngabwumvikana neza nk'inkoho iri kwirarasa mwene data umwe naho nawe wo muri Ohio mbega ringaha iki gitondo ahantu hanaka ngaha mwene data Neville yabonye kuri we yuko vyisuka n'ingogana n'ingoga hanyuma mwene data Jete Parnere kandi niyumvira ko batigeze bashikira mwene data Bire none mbega mwene data Parnere ringaha mwene data Parnere mwene data Bire sindabizi neza niyumvira ko nabonye mwene data Bire aya matara niki igihe nububa kuri rusengero rushasha na nizigiye ko bazokora ibintu ukundi gutoya iyi ni ya mbere y'iwacu yo kwipima kandi rero ntiturigera turonkaje nshasha rero dushaka itandukana gatoye n'iyi ntimushobora kubona ndakunda ku rusengero rwubakwa rumanuka gutya mu ikoraniro uraba neza imbere mu ikoraniro ryawe umwanya wose kandi rero cyane cyane mu bikorane byo kurobanura impwemu ushobora kuja ahantu hose murabona kubafata neza ahantu hose gutya neza inyuma n'imbere kandi aho tegerezwa kugira urubaraza rutoya uhereye hanze ni byiza kuruta mwene data ni terrified number birari ngaha yarampamagaye ejo ku mugoroba kandi arandungikira uko urusengero nashikaniye imana hariya rwubatswe ubwo abagenzi mwene data wudu nibaza ko igicapo cy'umugenzi gusa cyatwaye amadolari ibihumbi amajana atanu kandi arungika ivyo hamwe n'igiciro cy'ikintu cyose n'ibikoresho byose kandi byose ari bibiri ukugwiza kane nibi na biriya bikenewe bijana arabiturungikira kandi ashaka kuza kandi avuga ko azoja kuraba abadandaza b'imbaho n'abandi kugira ngo arabe namba badashobora kuzikata nk'uko bari babi mukoreye urusengero rwiza cyane atari runiniya cyane ariko rukoze neza rero namubwiye nti ibyo nzobiha abajejwe imibereho ishengero n'abadiyakoni ubwo nyine umaze kubirungika kandi rero tuzobereka ibikenewe kugira ngo bashobore gutanga urwubako rwabo yavuze ati icyo gihe nzoza nambare sarubeti cha kanje chanje kandi nyene ngumane neza nawe ico gihe cyose mwene data let verte numuntu yuzi ubuntu ameze neza mwiza cyane n'ubu mwumva mumeze neza mu gutangura umwaka mushasha amina kwinjira neza mu mwaka mushasha dushaka akutangura neza dukorera umwami nibangahe bahagurutse iki gitondo kandi bamukengurukiye ku mwaka uheze n'ico cyose wabamariye kandi bamusavye bati wibagira ivya kera rero twabikoze turi mu rwuririro rw'igitandi giye twavyuka hanyuma rero twagiye ku meza ha ya rutari umuryango muto ukoranira kenji hirya no hino y'imeza maze bagasenga kandi rero twama tugerageza kubigira umugenzo wo gusenga mu ijoro imbere yuko tuja kuryama ndawufise kuva ngitangura gukizwa ndavyuka mu gitondo hatabona kandi igifungu capfundikiye ku buryo kuri jewe kugenda sinzi yo mba ndiko ndajariko ndamusaba gusa mfa kumfata ukuboko no kundongora umunsi wose rero ndibuka neza hakurya y'ibarabara ngaho igihe nari nkiri umugabo akiri mutoye biliporo yari afise nk'imyaka itatu canke ine kandi twaba neza hakurya y'ibarabara hanyuma ijoro rimwe yashaka kunywa amazi kandi yahari hanze mu gikoni igikombe mu ndobo kandi navuze yo nari ndushe cyane nari nakoze umunsi wose kandi navuze ubutumwa igihe cy'ijoro rero yavuze ati dawe ndashaka icyo kunywa rero navuze nti biri gusa genda mu gikoni neza hari yari ku meza ntoya navuze yaravyutse yihanagura amaso maze araraba hariya kandi yavuze ati dawe ndatinya kugenda murabona rero navuze nti yemwe ivyo ni byiza cyane navuze nti gusa genda mukunzi maze utore ico kunywa dawe ararushe cyane intambwe ntoya gusa ngo kuri rigadirisha rero yavuze ati ariko ndatinya kugenda dawe murabona yemwe naravyutse n'uwo mwana mutoye kandi yaranyegereye maze afata ukuboko kandi cari ikintu ciza ntitwateye intambwe zine canke zitana ataratsitara kwitapaho meda yari yashashe hasi no kuma karo kandi murazi uko bimeze yaradandabagiranye ariko nari mfa nari mfashe ukuboko kwiwe kandi rero yaciye agumya cane birushirije hanyuma rero nagumye ahari akanya gatoye maze ndiyumvira nti Imana ibyo nibyo murabona sinshaka kugira intambwe kwa nimba utamfashe ukuboko kuko ntazi igihe nja kunyerera murabona kandi mu gihe nshobora kumva ukuboko kwawe ko nini ya kwinkomezi yakugumije ukwanje ndazi kuzongumya mu bihe byo murabona rero ngerageza kugira umugenzo w'ivyo kugumya ukuboko kwanje mukwiwe kandi rimwe na rimwe nakoze ibintu mengo bira agayitse mu maso yanje ubwanje ibintu nk'ivyo umenga si bisanzwe cyane akubwenge bw'umuntu ariko tubiretse gusa mbona yuko cari ikintu cyonyene coshobora gukora kwa kugira ngo ube mukuri murazi ibintu bidasa neza ngaha namba imana ibikurongoyemwo bizoba byiza ngaha hantu hanaka murabona kuko irazo kuntirongora kandi rero tubonye yuko ari iyo ubuntu bwacu bwose buhagije kandi ko ivyo dukeneye byose canke ivyo twitwareka byose biri muriwe rero reka dushire ku ruhande ikintu cyose kindi kiretsewe kandi dufata ukuboko kw'imana kudahinduka twahora turirimba indirimbo ngaha sindwa arwumva baruririmba haraheze igihe kirekire ubusi nshobora kuririmba kandi hariyo sinibaza ko hariho abashitsi hamwe natwe rero nico gituma ngerageza izi ndirimbo nono murazi kuko ndazikunda nyene kandi jene ni wareka ibi bikaja mu ibandi igiye kumvirizwa na bose nahora ndirimba karirimbo gatoye ngaha igihe cuzuye gukura mu ndi mushira mu zindi byihuta nta kintu ku isi kidashoboka kunyiganyiga ubake ivyizigiro vyawe ku bintu bihoraho fata ukuboko kw'imana kudahi hinduka nibangahe muri mwebwe bamaze kumva iyi ndirimbo yo ndayikunda mwe reka tugerageze igitero cyayo afata ukuboko kw'Imana kudahinduka afata ukuboko kw'Imana kudahindagurika ubaka ivyizigiro vyawe ku bintu bihoraho afata ukuboko kw'Imana kudahindagurika reka tugerageze igitero igihe urugendo rwacu ruzoba rurangiye tukaba twarabaye abizigirwa ku Mana imuhiri wanyu mu bwiza hatuje kandi hakayangana ubugingo bwanyu bwazamuwe buzohabona afata ukuboko kw'Imana kudahindagurika. Fata ukuboko kw'Imana kudahindagurika. Ubaka ibyitegiro byawe ku bintu bihoraho. Fata ukuboko kw'Imana kudahindagurika. Muze duhagarara umwanya mutoye kubyisengesho namba mushabishaka mu gihe tudugirije Imana ukoko kandi tuyiririmbira ubugira kandi. Fata ukuboko kw'Imana kudahindagurika. Fata ukuboko kw'Imana kudahindagurika. Ubaka ibyizigiro byawe ku bintu bihoraho. Fata ukuboko kw'Imana kudahindagurika. Ntiwifuza ubutunzi bw'isi atacyo bumaze. Buhera vuba. Ubaka ibyizigiro byawe ku bintu bihoraho. Ntibizoherengetera. Data wo mu ijuru, mu gihe duhagaze mwami, dukunda gusa kuririmba izo ndirimbo za kera zimanuka ibyina mu bice by'imbere mu mitima, zikagaragaza urukundo tugufitiye Mana nzima. Kandi mu gihe twadugije amaboko yacu mwami, iki gitondo cyari cyibutso gitoye ngo fata amaboko yacu mwami, nk'uko nariko ndavuga kuri Billy Paul ingene yifadikije ukuboko kwanje, yari kuba yaguye iyo ntamufata namufashe. Kandi ewe Mana, ni inshuro zingahe tuba twaraguye utaba waradufashe ukuboko? Ndiyumvira ingene we atagira nyina nk'akana gatoya. Ni ingene mu buzima inzira aba yarafashe aba yarishwe kuva kera, ariko hariho ukuboko guhambaye kwashobora gushikaho kwanje kudashobora gushika, akishimikiza. Rero turakenguruka cyane kubw'ibyo. Nezerejwe cyane no kumenya mwami yuko iyo twumvise ubugingo bwacu buriko buratandu akana n'uyu mubiri, yuko haguma hariho ukuboko gushobora gushigikira tukishimikiza kuzoturongora hakurya y'uruzi. Turagushimiye kubw'ibi bintu by'izigiro. Ibi by'izigiro dubihezagiye dufise inanga y'ubugingo itugumiza dushikamye mu gihe tugenda urugendo canke dusoza, kugira ngo turengane ibigeragezo byo muri ubu buzima. Kandi turasenga Data ngo nk'uko umwivuzi w'amazina yavutse mwene Data yataye ibyizigiro, kandi yazanye abonye yazanye abonye ugushikama kwaca ahantu hahambaye, bizosubira kumuha ingufu canke asubire agira umwete kandi asubire agerageze kumenya yuko Imana yikwije namba dutsitara canke tugwa kuboko kwayo guhambaye kuri hariya ngo kudufashe. Ubuntu bwayo burahagije. Ubu turasenga Mana ngo tuje gutangura iki gitondo umwaka mushasha mu ndirimbo n'ugutazira n'ukunezerwa, kandi tuzi yuko Imana izoturongora mu rugendo rw'ubuzima no hakurya y'uruzi rw'urupfu. Muri kiriya gihugu cy'isezerano amaso yacu araba hakurya y'inzuzi za Yorodani muri iki gitondo, aho imirima y'amashugwe n'imirima ya itota hayikura. Maze tugasenga Mana ngo ubugingo bwacu buzofata iyo mbono kandi ntibwigere buyirekura umunsi umwe, aho buzotegerezwa gushika kuri urwo ruzi aho ruhurira ibyo Eli nka Eliya ngo wakera. Umutamana w'Imana uzokubita inzuzi z'urupfu, maze tugende hejuru atagutinya. Bikore mwami, dufashe mu gihe twegera ijambo ryawe. We mwami, ndasenga ngo mwe muyera wawe aje gusiga aya majambo atankeka, ntitubereye kuyigisha. Ese uko umwigisha turazi yuko uburyo bwonyine tuzoshobora kuyamenya ari ukurya mwigisha w'umuhinga hambaye, maze aza agafata ikibanza co kuba mu mitima yacu, kandi kanda kuzuza ubushobozi ubwenge bwacu mu buryo n'ivyiyumviro vyacu, kugeza aho azodusobanurira ivyanditswe vyera duhagaze kuri ivyo ku mugaragaro, kandi uvyiyumvire Mana. Yo inge nari gitangaza ko data muzima nkuwe yaturuka iryo niryo vuka ry'ibihe bidashira ryoza ku bantu bapfa maze rikadufasha kandi rikazana ijambo ryayo rikaritanga mu kanwa kacu no mu mitima yacu no mu matwi yacu kugira ngo dushobore kuryumva no kubaho kuducungura ridukura mu muvumo ataco twari dusangiye ugiye kuza data kubera yuko byakozwe no kuboko kw'abantu kandi tururuvyaro rwa bariya bantu ba mbere bagize ubugeni kandi twavukiye mu byaha twabumba bumbiwe mu kugabitanya ariko Imana igororotse kandi nzimirazi yuko ataco twari dusangiye navyo ariko yaciye inzira yo kurokora kandi tugira ibakwe ryo kuze singene tunezerejwe nuko twaje mu ngoro ya data Turasenga ubu nguje guhezagira ishengero ryacu ngaha mwene data Neville umwungere wacu w'intwara umukozi wawe yicisha bugufi turasengera abadiyakoni bacu n'abajejwe imibereho y'ishengero bacu kugira ngo uzobahe umwaka uhambaye kuruta iyindi bigeze kuronka bituronse mana bahe kuramba bakomeze mwami n'abakozi bawe bagumari intwari ku gikorwa cabo hezagira abakristo basanzwe abanywanya abana bawe bakunda baza muri iyi ngoro mana turasabye ubugingo bwo muntu wari wese muri abo barenga irembo ry'iyi ngoro turabigusabye mwami dufashe kuba bakozi ku buryo tuzozana ijambo ryoroshe kandi ry'ukuri ku bwa mwemu yera ku buryo bazokwipfuza rwose kuba nkawe mwami bituronse kiza barwaye n'abababaye binjira no ku isi yose bituronse muri ubu bundu y'imburi ngoro y'Imana amaherezo uhejeje mwami dushoboze kwinjira mu marembo yawe twicare ku meza y'ikaze y'Imana maze turye kandi tubane mu bihe bitazo shira kugezaho kugira amagara meza n'inkomezo guhimbaga umunezero ubushobozi n'ububasha imihezagirira mwemu yera ngo iturongore tubisabye mu izina rya Yesu amina murashobora kwicara Nakunze uriya muziki muri iki gitondo uriya mpejeje kwinjira mu gihe mvugana n'umugenzi wanje mwiza mwene data Stakse na mwene data Jene inyuma hariya n'ubundi mwene data ku irembo gushikaho numvise agace kawo gusa ariko wari kuravugiraho wafashwe kandi byari byiza cyane Mbega mwese muranezerewe ibyahishuriwe Yohana Nivyo nizera byose nk'umukobwa wanje mutoye Sara hari inyuma vyabaye impinduka kuri jewe n'impinduka gusa gusigendi kurikirana murazi nari nipfuje ko twoba dufise kuva ubu gushika muri ntwara nte cyane ndamugiza kugira gusa dushira ikibaho kinini ya cyane gikwira ngaha inyuma maze tuze gusa ku murango ducapa ibyo bicapo ku kibaho cyose maze tubiduze gusa twongera tubimanura nk'utuntu two gukingira idirisha murazi nk'uko namye ndota igihe kimwe mfise urusengero runini ya ruhamba ya hantu hamwaho noshobora gushikira iki kibaho nkakimanura cyuzuye imbere no guhishurirwa n'insobanuro umwami yampaye maze ngafata ico kintu cyo gutumbereza ngatangura hariya no kuzana ibi bihe hanyuma rero duhejeje ivyo tukaduza kimwe tukamanura ikindi nkuko tugatangura hariya maze tukavyigisha byose yo ivyo byoba gusa nk'ijuru ritoya si byo kwicara gusa urushana rwose kwicarana gusa n'umwami ni byiza cyane kuba wenyine hamwe nawe murazi twahora turirimba indirimbo hari ibihe nkunda kuba jenyine na Kristo umwami wanje nshobora kumubwira ingorane zanje zose jenyine murabona nuko dutegerezwa kumera bahora baririmba Roy Davis yahora aririmba karirimbo ahungira ku rusengere hamwe na Yesu ibintu byose byerekeze byo mushobora kuraba byose byama bijanye neza na neza na Yesu Kristo sibyo rero kubijanye n'ibihe by'ishengero twavuze ko mu minsi munani heze mu gikorane hanyuma mu ijoro riheze ndibaza yuko twashitse ku murongo wa kabiri ubwice cya kane cy'ibyahishuriwe Yohana kandi nibaza yuko mwese mwari ngaha ijoro riheze kugira ngo muvyumve rero kubyivyo nda nkumbure namba nshika ku murongo umwe canke ibiri yavyi gitondo kandi canka umwami aja kuturongorera sinzi nashitse nko ku murongo wa gatandatu canke windwi nga nanditse gusa ibijanye navyo bikeya aho nshobora gusubira mu bice bitandukanye byivyanditswe no gushira habo n'ibyo bintu naho neze nize jo ahahise akandi ubu tubona yuko twagarukiye ijoro riheze ndibaza ku murongo wa kabiri uhereye ku wa gatatu niyumvira ko byari ivyo kandi twagarukiye ku ijwi ry'inzamba sivyo ugusamirana ku ijwi reka ndabisome vyose kugira ngo tubigaruke kubu
Let me read it all so we get back now. After this,
hanyuma y'ivyo ndavye mbona mwijoro urugi rwuguruye kandi ryajwi nabanje kumva rivuganye nanje ari nk'iryi nzamba rirambarira riti duguze hano nkwereka ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ako kanya mba muri mhemu kandi mboni ntebe iteretse mwijuru mbona n'uyivyagiyeko. Uwaravyagiye kuri iyo ntebe uwaravyagiye yasa na kabuyenge kitwa yasipi na kitwa sarudiyo kandi umunyu w'amazi wari ukikuje iyo ntebe usa na kitwa simaragido. Rero iki kigwa ciza yo ciza kandi iki gitondo imbere gatoye yuko nariko ndaza nge nagiye ngaha mu murongo wa gatandatu ndiyumvira nti yo mana we sinshobora kubirengana kuko hari ikintu kinaka muri uyu murongo wa gatandatu nshaka yuko abantu bose bumviriza neza rwose nitwashika mu kuri ibi bikoko insiguro zitandukanye z'ibi bikoko ngaha turavye mu y'inkomoko kimwe n'ubwoko bumwe bw'igikoko n'ibindi bikoko bine n'ubundi bwoko ki mwe n'igikoko mu Kigiriki nk'igikoko cyo mu ishyamba ikindi ntica asobanuwe neza muri King James kuko ese ibikoko n'ibinyabugingo kandi ukuntu ibyo binyabugingo ico byari ico ntivyara abantu kandi ntivyara abanyam n'abamarayika kubw'ivyo n'ibinyabugingo kandi ngene byari bifise mu maso hane na bine byo mana we tuzoana ivyo neza na neza mu butumwa bwiza kandi tukabigarukana neza na neza tukabishira uyu munsi nyene bitunganyuko bishoboka kandi mwibuke kane n'igiharuro cyo kuyisi murabona kandi n'ikigwa ciza gusa hariya kandi rero ndandazi neza yuko tutazo bishikanamwo nkumbure tuzobishikanamwo ariko n'ivy'igitangaza. Rero umwama bigombye hanyuma nitwaba turi mu micungararo nkumbure kubiyinguza tuzosubira kubigerageza kugerageza hariya turabe yuko dushobora kugeza igice cya kane imbere yuko tugenda ntitwari bwamenye neza aho tuzotangura. Rero tubona yuko mu nyuma inyuma y'ibi bintu inyuma ibyasigura yuko inyuma yaho ibihe by'ishengero birangiriye. Hanyuma Yohana yabwiwe ngo aduge hejuru tuguze hano bisigura tuguze hano yamweretse ibigiye kuzobaho mu isi y'igihe cy'ishengero nuko inyuma yuko ibihe by'ishengero byari byaheze tubona rero Yohana yari ubwoko bw'uwizera by'ukuri azobwirwa na Kristo kuduga hejuru sivyo abwirwa ati tuguze hano. Kandi tubona yuko ijwi ryavuganye nawe ryari ijwi ry'inzamba risobanutse ryiharije kandi ryari ijwi rimwe ryavuganye nawe ngaha ku isi. Murabona mu gihe yari hagati y'ibiterekwa kw'amatare indwi ciza habo yari kwavugana na canke avugira yo ndabikunda mvugira mu giterekwa kw'amatara murabona yari mu giterekwa kw'amatara avugana n'ishengero akivugiramo hanyuma rero aho igihe cy'ishengero cyari giheze yasize isi maze aduga mu ijuru ahamagara abo yacunguye hejuru hamwe nawe yo mbega ibyo si byiza nda yo bisimbagiza umutima wanje gusa. Kandi mwibuke mu gihe tuzana ibi bintu ndashaka by'umwihariko kubakikijwe bashasha nka mushiki wacu Ina ngaha canke na Ina Bambe n'umugabo wiwe na Rodine n'umugore wiwe n'abashare n'abandi ko bumva yuko ibi bitabintu na benshi mwebwe bantu mukiri batoya mpereje kuza mu mwami mutarashika kure cane bamwumvirije gusa mukabona yuko ari mwiza kandi agira ubuntu. Rero mwitegereze yuko ibi bintu turiko turavuga ivyo turiko tugerageza gukora ngo dushikamishe kwizera kwanyu yuko Imana ivuze iki kintu kinaka gitegerezwa gushika ntikizonanirwa gusa uko vyoba bishoboka gusa bini biri ku birometero miliyoni kandi ntivyigere bishobora gushika ariko Imana izobihindukiza amaze ibishitse kandi ivyo ibikora ngo ikugeze. Rari cyo yabwiye Aburahamu twara umwana wawe hano hejuru y'umusozi hanyuma umwica amaze kumurindira imyaka 25 rero yavuze ati mutware hanyo hanyuma umwice kandi mbega ngiye kukugira se wa mahanga. Akanda Aburahamu amaze imyaka ijana umugore wiwe 90 n'umwana wiwe w'ikinega Aburahamu yari afise nk'imyaka ijana na 15 icyo gihe kubw'ibyo yavuze ati mbega nzomera gute mbega bishoboka gute namba jewe umutama nk'uko ndi kandi narindiriye imyaka 25 mpa isezerano ku myaka 75 kandi ubu mfise imyaka ijana kandi Sara yari afise 65 none ubu afise 90 gute inyuma y'ukuronka uyu mwana kandi wambwiye icyo gihe hariya haciye imyaka 25 igihe nari mfise imyaka 75 ko ngiye kuronka umwana inyuma ya homba ye na Sara ingiye imyaka yose nari intabyara kandi nawe yari ngumba kuvyibyo rero gute yamara wangize ubyara na Nasara umubyeyi ubyara hanyuma rero waratugendeye uduhuye umwana kandi twaramureze hano gushika ku myaka 15 kandi muri uyu mwana wavuze kuzoheza gira amahanga n'ibihugu byose byo mwisi kanungire na ntaryo se wamahanga ungire se rero mu bihe bizoza umwami ko wongize se w'igihugu cyose kiri munsi y'amajuru muri uyu mwana kandi biciye muri uyu mwana hoje umucunguzi ashobora gucungura ubwoko bwose bw'aba mbega ugiye kubikora gutega mwami ibyo ntibyari byiyumviro vya Aburahamu icyo ntacyari kibazo cha Aburahamu kubaha ntiyavuze ati mbega ugiye kubikora gute ntibinda buravuga ndatsi jambo ryawe ari by'ukuri namba ushobora kugumya ijambo ryawe kuri jewe hanyuma ukanyereka igihe nari mfise imyaka 75 igihe wamamagara kandi ukambwira uti tandukanye ubwawe hanyuma uje kuba mu gihugu cya Kavantara nabaye muri iki gihugu haciye imyaka 25 navuye mbo mutambamana n'umugore nabanye nawe kubwiri ari inkumi nimushikanje kandi rero na igihe cyose hanyuma wampaye uyu mwana wansezeraniye ndamwakira nk'uyu mpuvuye mu rupfu rero namba uvuze uti mwice urashoboye kumuzura mu bapfuye ubugira kandi yo mana we ntibwo buryo n'ibyo hanyuma irabikora rero vuba na bwango yafashe yabashe yubashe imana rwose yakuye Isaka imishatsi mu maso yiwe asokorora inkota ngo yice umuhungu wewe bwite umuhungu wiwe w'ikinega imana yari kwirerekana icitegererezi kwiyereka mbega yakoreye iki byo ntiyategerezwa ariko yakoze ibyo kugira ngo we nanje dushobore kuraba ibintu kuri uyu munsi w'umwijima uteye ubwoba h'imitima y'abantu yuzuye rwose ibyaha ko dushobora kumenya ko imana igumije isezerano ryayo ntacyo bitwaye uko byose n'ibidakwiye n'ingene bishobora kuba bidashoboka imana igumara imana kandi igumije isezerano ryose yasezeranye ibyo nibyo ngerageza kubabwira igihe duhagaze hano mu gikorane cyo gukiza indwara uhagaze hano uravuga uti ndarwaye kandi ibyo nta gukekeranya urarwaye uri ariko imana igumije isezerano ryayo rero iraja kuza ubu murabona yatanze impongano ko hano ko ishobora kugukiza ibyo nibyo yakoze ubu ikintu kimwe gusaba gukora no kwizera ibyo kubyumira ko gusa nk'uko Aburahamu yabikoze yemwe muganga yavuze ko nzobaho undi munsi ntacyo bintwaye ibyo ni byose umutunza azi ibyo ni byiza cyane azi ingene Aburahamu yari agiye kuronka uwo mwana inyuma yaho yari amaze kumurambika hano kandi ijambo ry'Imana ryamubwira ngo genda wice uyo mwana mbega agiye kubikora gute icyo si kibazo Imana yavuze ngo bikore kandi ibyo birakwiye ingene ngiye kugira kandi muganga yavuze ko ntashobora gukira kandi icyo si ikibazo bifata ijambo ry'Imana kandi igihe ugiye kushirirwa ko ugiye gukira rero uribuka gusa ko ugiye gukira nta kintu na kimwe gishobora kubikubuza uko no kuri murabona kubw'ibyo igihe Aburahamu yubaha rwose mbega yari agiye kubikora gute mu mwanya wa nyuma iminota itanu ya nyuma imisegonda ibiri itatu ya nyuma umusegonda umwe urashika igihe ikiganza cyari cyiteguye gutwara ubuzima bw'umana imana yavuze iti hagarikira ngaho neza murabona ndabonye ko by'ukuri nyizeye rero nagize gusibi Aburahamu ngo nereke braname tabernacle mu minsi izoza murabona ibandi bandanya ko bategerezwa kunyizera ntibategerezwa kunkekeranya namba nimunyizere nko muri ico gihe ya hano hari kimazi ntiyigeze agirira ubwose ibyubusa oya ntiyigeze akorera ibyubusa kubwo Sara rero umwagazi w'intama warabiye impfizi y'intama ntoya yafashwe amahembe mu bugaragwa hariya mbega ni kangahe twavuze ibyo mbega iyo mpfizi y'intama yari ngaho gute muri ibyo bikoko byose byo mu ishamba ku birometera amajana yaho hantu baba hagati y'intambwa amabingira impfizi ubwoko bwose bw'ibikoko byo mu ijambo hariya hejuru y'umusozi hatagira amazi cyangwa ibyatsi yari kwirakora iki hariya imana yari yiremye yishira gusa hariya kandi umubona muri iki gihe cyacu tubayemo rekro iki gitondo giye kutegerezwa gukora ibintu byinshi byanje mu kubivuga kugira dushike kuco nshaka kuvuga nico gituma shigikiye uko ndi imbere yo gutangura nshaka ndabatawuze ibi bintu bisa n'ibyanje ntibisigura ko ari rwanje byazanywe gusa ngo ndabaha karorero ko kwizera kanyu gutegerezwa kuruhukira by'ukuri mu kwizera kwari muri Kristo mutegerezwa kuruhukira ku isezerano ryiwe kuko Imana igumije isezerano ryayo ritunganye uko rishoboka rero irabitwereka rero raba Yehova yira wa wundi nyene uko Aburahamu yamwise uko Aburahamu yamwise uwo mu Giheburayo bisigura Imana irironderera ubwayo ikimazi Imana irashobora gukora ibyo yashyizeho uburyo bwayo ivuze yabwiye Nowa ivuga uti yemwe ibyo byari gusa ibya Aburahamu oya yapfutse mu bihe byose kandi iraca yabwiye Nowa hariya ko nk'uko tuza kubibona muri iki gitondo yemwe igiye kugwa kuko hatari hatigeze kuba igicu mu kirere umugezi munini rwose w'amazi wari uruza Imana yavomere isi isoko ritoya hano hanakubona iwo wari umugezi munini rwose w'amazi wari uhari rero abantu bavuga bati mbega boba b'amazi gutavuye hariya hejuru nyerekaho hari hariya muri rirya zuba turira namba hari cari cyo cyose hariya hejuru namba Imana ivuze tuba ku bwato yuko igiye kuza na umurimo wanje kugira nuba ku bwato hanyuma nkitegura yuko igiye kuza ni Yehova yirishobora kwironderera amazi hariya hejuru kandi ikintu cyonyine yakoze kwari ukureka uwo muntu w'umusazi w'imbura bwenga bikore neza na neza n'ubumenyi bwiwe kugira ngo ashitse ibyo yara azi ko byoje Imana ntiyigeze ihonyisi umuntu ni wahonyisi Imana ntihonya na kimwe Imana igerageza kubungabunga ikintu cyose umuntu ari yo nona wenyine n'ubumenyi bwiwe nk'uko yabikoze mu itongo rya Edeni ku giti n'ibindi kandi umuntu kanaka shikuza yafashe inkomezi z'ubumana hano hanaka bari bafise bashobora kuyikoresha ico gihe kuko bashobora kuyikoresha ibintu ico gihe tutarigera twiga ntituratera imbere uko nkumbure tuzofata imyaka 3 canke 4 kandi myinshi kuruta imbere yuko dushobora kuyikora gukora ibyo bakoze barubatse amapiramide n'ibishusho n'ibindi ntibwari gushobora kubikora na rimwe ntitwoshobora kubisubiramo nta buryo bwo kubikora dufise kiretse dushoboye kuro inkomezi z'ubumana ingufu za mazuti ingufu z'umuyaga nkuba nibyo shobora kuduza na kimwe muri ibyo bitandara ntivyo bikura kwiza kandi bimwe muri ibyo bifise uburebure bw'inzu zigerekeranye birebire cyane kandi bipima amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amatome mbega ntibidugije gute hariya kidugije gute hari murabona bari bazi kandi bararekuye umuntu kanaka yaretse imwe muri ibyo bisazo bya kirimbuzi bigurukira mu kibanza cy'ahantu hanaka muri ibyo bihe kuko nk'uko byari bimeze mu minsi ya Nowa nk'uko byari bimeze ubwo bwoko bw'iterambere ubwo bwoko bw'abantu b'incabwenge nk'uko byari bimeze mu minsi ya nuko niko bizomera mu kuza k'umwana w'umuntu gusubiramo ku ibyari bihari murabona nta gihe kihaciye barimbye ibinogo bivamwe amazi hari ngaha ngaha muri Mexico imbere y'umwuzure wa mbere mwarabibonye byari mu binyamakuru aho ibinogo bivamwe amazi nk'ibyo dufise ubu byari ibiye kure munsi y'isi ikintu kinaka cy'ubumara cari carabipfutse caraturitse maze kiraduga gutya murabona ariko mwibuka imbere ibi muvyibagira imbere yuko imari imwe ry'imvura rigwa imbere yuko habaye ikintu kimwe mu kirere imbere yuko Nowa yarangiza ubwato Enoki yajanwe imuhira Enoki yamzamu watarupfu yatanguye kugenda umunsi umwe gusa hanyuma ingufu z'ugukwega zibura uko zimufata hanyuma asanga ikirenge kimwe kiri hejuru gato hanyuma ikindi kirenge kija hejuru gato hanyuma ikindi kirenge kija hejuru gato kandi cha mbere mwomenya yavuze ati nagasaga wasiwe yabandanije agenda gusa mu bwiza kandi gihe Noa yaraba hirya no hino ntashobore kubona Enoka ahantu na hamwe. Yarabye hirya no hino ntiyamenya aho Enoki yagiye. Rero yavuze ati igihe cyo kubaka ubwato bukirageze, murabona. Hanyuma ajya kugikogwa ku bwato kugira ngo atware amasigarira. Nicyo kintu nyene kiriko kirabera ngaha nyene, ishengero ryajanywe mu ijuru. None Yohana yatugijwe naryo n'ikigereranyo cy'abazutse nk'uko twabifashe jo mu ijuru, kandi twasanze ijwi ryamuhamagaye ngo asubirize amaso inyuma ku isi, ari ryo jwi nyene ryamuhamagaye ngo aduge. Yo,
that's the same thing takes place right here. The church was taken up into heaven, and John now is brought up with it as a type of the resurrected, as we took it last night, and find out that this same voice that summons him to look back on earth was the same voice that summons him to come up.
Yo, every Christian. Iryo jwi nyene Shahali ndaguhamagaye umunsi umwe hariya hepfo muri Kentucky ngo hindukira. Niryo jwi nyene rizohamagara riti duga. Ibyo ntibitunezereza mwene Data Evans? Ijwi ryavuze riti hindukira. Iryo jwi nyene ryavuze riti duga. Yo mana we, hariya mbega uguhamagara, mbega ukuri bitahuritse byumvikana neza nk'inzamba. Hindukira unkorere, tugahondi. Aho niho twabonye ahagarariye abapfuye. Mose ahagarariye abera bapfuye barazuka. Eliya hamwe n'umugwi wiwe mu gihe cya nyuma, hamwe n'umugwi wiwe wazamuwe bahagaze hariya bose imbere y'umwami Yesu. Yohana yihishuye ko Yesu yababwiye ko atazopfa, kandi byari kuba twariki hamwe yobaho gushika abonye kuza kwiwe abigishwa batanguza igihuha. Yo, icyo mpa nkaja mu bwiza neza na neza ubunye n'iminota mike ku ishengero. Abantu bose barazi, kandi umuntu wese abaho ubuzima bwiwe bwa wenyine n'Imana ni igikorwa cya buri muntu ku giti ciwe. Ibintu bya mwemu bikujana ahantu atokubahuka no kuvuga. Nibyo narabyiboneye mu gikorwa cyanje bwite gito yagiciye bugufi, ko hari igihe kenshi mvuga ikintu ntazi impamvu nakivuze, ariko ntibisa neza, ariko hamwe n'ibyo umuntu munaka azogira icyo avuga, ariko nzokwitegereza kandi icyo kintu kizoza neza mu buryo butunganye bushoboka Imana izobishitsa. Ibyo nshaka kuvuga ikintu gusa nzovuga nti yemwe rero ndindira gato urya musore kanaka. Ibi bizoba ngaha rero, ibyo byo bitegerezwa kumera gutya mwe mu byo kuri jewe sinzi impamvu nabivuze, kandi ikintu cya mbere mwomenya nuko bimeze gusa Imana irabikora. Rero igihe ababigishwa bavuga ngo byo Yesu yavuze ati uyu muntu ntazopfa, Yesu ntiyigeze abivuga. Yesu yavuze ati namba ngomba kwaguma kugeza aho nzogarukira, bigutwaye iki? Ariko kubona abigishwa babigira igihuha, rero Yesu yarunamye maze afata Yohana aramuduza, hanyuma aramureka abona byose imbere y'igihe, abona ukuza k'umwami imbere y'igihe. Yohana yabonye ishengero, yabonye iherezo ry'igihe cy'ishengero, abona iherezo ry'Abayuda, abona ukuza kwa kabiri, abona urutonde rwose, kandi abici Imana yategerezwa gukora kumuteka mu mavuta amasaha hafi 24 hariya hepfo, kugira ngo babone ko yari umwana w'Imana, ko mwemu w'Imana yaraya yasize amavuta ubu bugingo uwo hanze w'umukungugu canke uko muvyita rwose. Umubiri w'umuntu yari yaramusize cyane gushikaho amavuta ashushe mu gihe cy'amasaha 24 atigeza muturira kugeza kugerageza guteka mwemu yera mu muntu. Ibyo ntibishobora kubikora. Hanyuma bamushitse hanze ku kiziga Patmos, maze yandika igitabo, hanyuma aragaruka avuga ubutumwa imyaka myinshi. Atanke karero yategerezwa kwikorera izi naribi yari umupfumu yari umurozi nibangahe bazi ko Yohana bamwita umurozi cyane Yesu nawe yiswe uko murabona isi ntacizi kuri ibi bintu yari umusomyi w'ivyiyumviro murabona bazi bavuze bati yari umurozi gushika naho yaroze ayo mavuta kwayo mavuta atashobora kumuturira kubera yuko yari yayaroze kubera kuyuko atahuza n'ivyiyumviro vyabo vya katolika gusa nta kindi yari umukozi w'Imana aciye bugufi yari afise igikorwa gito aho hepfo yagumije ntiyari kwihanganira ibyo bintu binini vya kera hanyuma rero Imana yaramurinze kandi iramuzigama niko yabigenje kuwera Martino na Irene n'abandi bose ubandanije mu bihe kandi iri kwirakora ibyo nyene uyu munsi mu gihe bibandanya rero ntimuze mwigere mwibagira ibiko Imana yasezeranye kunyiganyiza gukomeye n'ibikorwa bihambaye bikomeye rero andi kibaho muri ko murandika murabona ko ibyo bintu umuntu yita ibikomeye kandi bihamba Imana ivyita ubusazi kandi ico umuntu yita ubusazi Imana icita ibikomeye ibyo ntimuvyibagire murabona ntimuvyibagire ibyo bizobafasha mu myaka iri imbere kuko twama turondera ikintu gihambaye kuruta igihe cyose kandi igihe cyose twakira ibihambaye kuruta ariko abantu bizi ntibabizi ntibari babizi no mu gihe cyano wa ntibari babizi no mu gihe cya Yohana mu gihe cya Yesu mu gihe cy'intumwa mu gihe cya Irene nta gihe na kimwe muri ibyo ntibigeze babimenya mbere na Jane d'Arc yari umugore muto yera igihe yari akiri umukobwa gusa Imana yavuganye nawe mu iyerekwa n'umumarayika yavuganye nawe murazi icishengero katolika ryavuze ngo ari umurozi hanyuma bamushira ku kimambo maze baramuturira gushika apfe abapatiri b'abakatolika barabikoze baramwishe bamuciriye urwo gupfa nk'umurozi none Jane d'Arc yapfuye nk'umurozi hafi imyaka 200 heze basanze ari atari umurozi yari umwigishwa wa Kristo bakoreye ibyo nyine abera bose Yesu yavuze ati ninde muri mwebwe muri baso batigeze batoteza ninde muri baba hanuzi yaje hanyuma ntibamwanke yavuze ati warusika rukuyenge jingwa yavuze ati muramanuka hanyuma mugashariza imva z'abahanuze kandi ari mwebwe nyine mwazi bashizemo mana we murabona ntiyigeza kubita ingumu yarabagiye gusa uru rubyaro rw'inzoka niko Yohana yavuze ninde yababuriye guhunga uburake bugiye kuza ntimutangure kuvuga yuko mufise Aburahamu turabo mu madini manini ya Manaka uri umukristo yo ndi umumetodiste umupresbiteriano ndi umupenekoti ivyo ntibirimwo na gatoya ivyo ntaco bimaze nkonkogogo kuvuga ko urubura ruja hamwe n'imishwarara y'izuba murabona ntaco bisabisana namba uri umukristo uri umusavye w'Imana yavutse ubwa kabiri rero ubu igihe Yohana yazatwara bibonye mu ijoro riheze ubu mwibuka ibyuje kuri ibi kubw'insiguro y'ico kintu nk'uko nababwiye mwibuka isi iri kwiraronka kunyiganyizwa gukomeye cyane itigeze ironka ubu nyene y'isi gishengero ubu mwibuke nta gukekeranya mu minsi ya Yohana iminsi ya Yesu hariho iminsi mikuru ihambaye n'abantu bazi kuvuga bahambaye mu minsi yabo abantu bahambaye bize kandi bashobora gukwega ibihumbi n'ibihumbi by'abantu mbega Kayafa yakora iki iyo yahamagara ikoraniro yari giturumako yari gutuma ko Yerusalemu yose yari gutuma Isirayeli yose hamwe kuva hana hariya kandi bose bavuga bati yo rero nakamba Kayafa avuze ibintu binaka na biriya bizoba bihambaye bayo mbega urizera ibyanditswe yewe rabi revera mwigisha uhambaye nawe musenyi mbega urizera ibyanditswe atanke kandi izera ibyanditswe ndumuntu rurangiranwa yize ni byiza cyane ubu bibiliya yavuze ngayo uko hazoza igihe cuko bizoba imisozi yose izosimba n'imfizi z'intama n'amababi yose azokoma amashi yayo kandi ibibanza byo hejuru bizoshirwa hasi kandi bimanurwe ibibanza byose byo hasi bizodutswa hejuru kandi bigigwe ibyo hejuru kandi bitokorwa n'ijwi ry'usemerera mu bugaragwa mbega muravyize yemwe rabbi revera mwigisha uhambaye nawe mwungera atanyeka ndavyize bizoshika gute yo imana izorungi kumugaba hambaye kwisigiye kimwe yo azoba hambaye azoba rijwi ry'usemerera mu bugaragwa canka zotegura kuza kwa mesiya kandi gihaza nta gukekeranya mvise ariko rera zomanuka avuye mu ijuru maze ashirike ke mu rusengero azomanukira neza mu rusengero maze avuga ati rero tugiye gufata abaroma bose maze tubice kandi rero azovuga ati manuke mesiya kandi mesiya azomanuka kandi tugiye gufata ibikarishe byose mu canki inkota zacu mu rwuba ati nibikarishe kandi nta ntambara izoba kandi iyo niyo nsobanuro yabo ariko niki gihishe iki gihe biza niki gishika nta kintu na kimwe mwijuru ivyo nabonye hariho kimwe ariko ntibakibonye murabona ni ryari imisozi yose izosimba nk'imisozi y'intama ni ryari ibibanza byo hejuru bizomanuka hasi n'ibibanza byo hasi biduge hejuru uwo muvuga butumwa shaje azavuye mu bugaragwa kandi ati nigeze amenya abece yiwe bijanye na kaize kiwe yagiye mu bugaragwa ku myaka 9 kandi ntiyigeze asubira kuboneka kugezaho kwijiji imyaka 30 yabeshejweho n'inzige n'ubuki bw'inzuki inzige n'udukoko dukegeti byatizo nzige zirezire abarabirya igihe cyose yemwe murashobora kubigura neza na neza hano mu ntimwibaze kwivya ari bibi kuko mushobora kubigura neza na neza hano mu isoko namba mubishaka ubwoko bugoye bw'uruyuki inzuki inzige inzoka ibyo ari byo byose mushaka murabona rero yabeshejweho n'inzige n'ubuki bwo mu ishama mbega uburyo bwo kurya ariko yarabeshejweho n'ubushobozi bw'imana ntiyigeze yambara umutama na wiwuhindukije ukuntu nk'uko umuntu yavutse ijoro riheze mwene data pahane acanka umwe muri bo ntiyigeze yambara ikoti y'imbeho n'ibindi byerekeye ibyo yavuye mu bugaragwa yambaye urusato runini yarushaje rw'intama rw'inzingira ko nk'uko navuze nkumbure turoga buri munsi kandi nkumbure we ntiyigeze yuga rimwe mu mezi atatu cankane hariya mu bugaragwa sindabizi ntiyari abereye kuraba ntiyari afise arutari ntiyigeze aja mu bisagara binini yamaze agira ibikorane binini yayava hariya mu nkombe za yorodani ibyondo byuzuye amaguru yiwe maze akavuga mwarubyaro rw'inzoka n'indi yababuriye ngo muhungu burake buyeguhuza aho niho ibibanza byo hejuru byururukijwe hasi murabona hanyuma ibibanza byo hasi bishigwa hejuru ego mugenzi hanyuma ikintu kimwe mwamenya abari biteze ko mesiya yomanuka hamwe n'abamarayika n'ibindi akagerera mu bamahema hariya no mu rusengero aho bamwubakiye kuzobamwo nk'uko turiko turubakwa ibibanza binini yabihambaye uno munsi mu mahanga yose n'ibindi murabona hanyuma ni ryari yizeye yaciye kuri buri muntu muri ayo masigarira buri muntu muri ayo madini maze amanukira mu ruhongore bamushizeyo ku nguvu uko niko bimeze uno munsi ajanwa mu bintu ahatarirwa kubikora ahatirwa kuba umunyedi ni kubera ubutumwa bwiwe budafatanywa n'idini ubutumwa bwiwe uno munsi bwigishwa n'abakozi biwe ntibuhagaze ku idini kuko amadini yamwirukanye bibiliya irabivuga yari hanze adodora agerageza kwinjira murabona mu ishengero ryiwe bwitaho niho bigeze murabona n'uno munsi niko bimeze rero mwibuke ikiboneka nk'uko ari kinini ya kumuntu n'igitoya kuma rero iyo niyo mpamvu udategerezwa kugira amashuri menshi kandi igihe imana iza ubugira kandi igihe yesu aza ubugira kandi uzotangara urya mugore mutoya kengeretse hariya mu nzira uzotangara urya muntu atavuga ikintu na kimwe yigumiriza amabanga yiwe hanyuma akagendagenda imbere y'imana yicishije bugufu uzotangara bizogu narigishije igihe yari kinini yagiheze ku rubanza itabi itangaro ku rubanza ntibizogutangaza kubona umudandaji w'amagendo niwe inzoga hari yarazi ko ari yazoja neza ntibizogutangaza kubona umubeshi umusambanyi n'ikintu cyose hari yakitariyo ariko ugutangara kuzoba n'uguhemukirwa kuzoba abibaza ko bazojayo hanyuma rero bankiwe bavuga bati yemwe rindira akanya gatoya imawe ari muri iri shengero data ari muri iri shengero sokuru nyanyogo ndumu munywanyi wa hari y'ubuzima bwanje bwose mviraho mwankora bitira mwese nigeze mbamenya ni murabe mu minsi simiyoni ashaje mutoyi umuntu atazwi ataco bamwibaza ko ntituzi na kimwe kubyerekeye we muri bibilia ariko bibilia ivuga iti vyamuhishuriwe ku bwankwe muyera nguwo ngivyo kwa tazopfa tabonye umwami Kristo hanyuma ni murabo wari Yohana umubatizi nk'umuntu aje giturumbuka umuntu wo mwishamba hari ya mwishamba yari yarabihishuriwe yaje yigisha ubutumwa ni murabe ivyo Ana yari iki inkumi ntoyi Maria hepfo mu gisagara cy'i Nazareti nka Jeffersonville kandaho icaha n'ikintu cyose cyari ariko yari icunze kuko yarazi ko igihe kimwe hazobukuza kwa Mesiya murabona Yosefu mubaji yari yarabuze umugore wiwe kandi yariko arareshu uwo mwigeme mutoya kandi ni ngahe mu yera yaje kandi igihe isi kikuza hanyuma hamwe nayo mazina mabi nka uwera yikumbagaza hasi mu Pentekote murabona kutazira ibyo kuki kuko we uwo mwana yavutse akiye hanze y'ubugeni murabona barizera ibyo kandi byasuko byarari ku Imana yakoze ibyo kugira ihumisha amaso y'abanyamahanga n'abahanga kugira bihishurira inzoya zoshobora kwiga ndizera ko yaramateka akwiye igihe yanakubita ikintu akanya gaheze ngiye akubibereka murabona aya mapfuta rero ibyo nababwiye inyuma kugira ngo mukumbone ko aha hatari umuntu ni Imana ndaza kubyerekana ni byiza rero duka hano byaryarijwe kandi rye igihe yugurura yumvise inzamba ivuga kandi aho nyene Yohana yari muri mhemu kandi uko ningoga yinjira muri mhemu yatanguye kubona ibintu utangura kubona ibintu igihe winjiye muri mhemu bwa mbere utangura kuja muri mhemu ivyo nivyo Yerere ni guti ugiye muri mu rukino rw'umupira hanyuma ukavuga uti ndakunda vyukuru rukino rwa basbar maze ufata ikibanza c'imbere neza hepfo y'intebe iraba ku ipoto hanyuma karababa yanki canke birdogez ico bari bariko barakina bose bafise urukino ruhambaye hariya hanyuma ruhande rwawe rukaba ruri hafi gutsindwa hanyuma rimwe na rimwe umukobwa wa kino gihe luta kubise agapira nkuko hanyuma akavuga murabona inzira hariya ahari abagabo batatu hariya wa mi hawanyuma akabikora kwa masa gakabikura kwa masa gakura inkofero iyo amazaga shigikira ubwiwa kirukira ku ntambwe ya mbere maze akaraba hirya no hino abakinyi bose akaja mu ntambuko yababo ya kabiri akaramukanya n'umukinyi wa basbare wa kabiri akagenda buhoro buhoro neza je muhira yuna yemwe manawe induru ugusimbaguri kabikumbagaza hasi mpunduza hala yemwe bo ndamaze kubabona bafatizi muri bukijya nkofero nagiye ku rukino rwa basbar umunsi umwe hanyuma mbona umuntu atsinze maze uyu muntu yari yicaye imbere yanje n'inkofero ikoze gukuntu yararyohewe birenze yafashe inkofero yiwe maze ayishira inyuma afati koro hafi nkugo ahahera hejuru yemwe yari kwagira ibihe byiza wewewe yari afise yari hafi y'uruhande rwiye kugezaho atamenye ico yari kwarakora yakubise gusa no gukoma induru y'umunezero no gusemera no gusimba sima yemwe rero murazi ibyo niyumvira yarabikoze koko yari u yakunda urukino rwa basbar yari i diamond y'urukino rwa basbar ni diamond itari n'inzoga ndi umuntu yatwawe na Yesu ego ndakunda gusibyo nda nimba utegerezwa kumu watwawe na Yesu urabona umuntu afise inyota y'ikintu kinaka hanyuma murashobora kwiyumvira uyu muntu yavuze ati yo ndi umuntu yatwawe na basbar kandi uruhande rwiwe rwashaka gutsindwa hanyuma yamubonye aza no gutsinda urukino nk'urwo yarabye hirya no hino hanyuma ego yini iyumvire yuko ibyo byari ibyo bavuze bati we akunda urukino rwa basbar yowe n'ikintu kinaka hanyuma murashobora kwiyumvira uyu muntu yavuze ati yo ndi umuntu yatwawe n'umupira wa maboko basbar kandi uruhande rwiwe wagira urutsirutsindwe hanyuma namubonye ashikaca aratsindura ukino gutyo yaravye hirya no hino hanyuma avuga ati egwe yumvire yuko ibyo byari byo bavuze bati we akunda umupira wa basbar yo wewe ni awe nagakomeye mwovuga mutemwe wewe ntabyakunda sivya ari ari ikintu kinaka kitagenda neza muri wewe umuntu wese akunda cyane basi bari yavuza turya muntu avize ikihe kizobazo ariko ikintu kitagenda neza kuri we murabe yicaye hariya gusiyo rero nimushire babiri babiri hamwe murabona yo umaze kuba umuntu akunda Yesu cyane hanyu mukunda mwe mugera yinjira ibyina muri ayo majambo rero ikintu kinaka kirasemera yo uja kure yawe ubwawe ndize yuko uyu muntu ambabariye yicaye iruhande yanjye urya mugenzi muniniya muremure cyane w'umuntu wirabura yicaye ngaya ari ahagaze hariya mu nzu y'amakoranira ijoro rimwe hanyuma umuntu munaka yavuze ikintu kinaka kimeze imfashanyo murazi nk'uko yamuhetse agiye gutyo kandi uwo muhungu yigorewe yari yakize ibihe bigoye kandi umugore wiwe yaramuhebye hanyuma amushengeza muri sentare kugira bahukane kubera ko yakunda umwami Yesu ko nukuri hanyuma umuntu munaka yavuze ikintu kijanye na Yesu murazi yari umwe mu bantu iyo bakunze ikintu baherezako kandi yarabaye mu ntambara agira ko araraswa n'ibindi byose niko uwo muhungu yarari yaranteye ikigongo yaraje muhira hamwe abana biwe n'umugore wiwe yarasezeraniye umwami yuko azomukorera kandi umwami amaze gusa akumuheza agira aritunganya ku mana rero umugore wiwe yaciye amutera ibitugara mushengeza muri sentare kugira bahukana caramuheba yamutaye mu mbeho ariko yarakiri umwe mu bantu akunze ibintu aherezako kandi gihe yazaharirya ijoro rimwe hanyuma umuntu munaka yavuze ikintu kinaka kuri Yesu ikintu kinaka ukuntu ari mukuru nk'uko yavuze yo nishimwe yarateye amaboko yiwe hariya hanyuma igipfunsi ciwe cinjiye mu kibambazi nk'uko ntiyamenye ko yabikoze igipfunsi ciwe cari caheze mu kibambazi yavuze ati mwene data bir ico nzokiri hamwibaza ko mwene data wudu yaraje arasahasa arahasanura gace ka kundi birya ntacyo byadutwaye mwene data bene gusa twaranezerejwe nuko yari umuhizi murabona iyo mpemu yera agukoreye ikintu ntushobora kuguma gucunje gusa hari ikintu kidudubizamo amina yo egwe ikintu kinaka cyaguhinduye umuhizi wa Kristo yakunda umwami ikintu kinaka kiragushikira giturumbuka inzara n'inyota Yesu yavuze ati barahiriwe kuko bazohazwa hahiriwe abanyotewe canke murafise canke ntimumufise nibangahe bashaka imana cyane ni byiza rero ko mushaka imana cyane murahiriwe kuba gutyo namba utaramuronka hano uracahezagiwe kandi hahirwa abashonje n'abanyotewe murahezagiwe gusa no kugira inzara n'inyota ko mumukeneye murahezagiwe kuko hariho abantu benshi batamushaka muri buka bwa butumwa bwari rya joro rindi murabona nk'ikicucu yakomije igikarata hanyuma atakuri ingabire murabona ntimutori kiratomu mutori ingabire ntimutori igikarato mutori ingabire ni byiza rero ako kanya mba muri mpemu kandi mbona intebe y'ubwami iri mu ijuru mbona n'uyu byagiye ko ubu murabe neza inyuma gatoya yo ngaho canke twarabibonye ijoro riheze ndizera yuko hejuru y'iyi ntebe ya twabonye yuko ubwa mbere ata kintu cari ku ntebe y'ubwami hanyuma rero hariho umuntu ku ntebe y'ubwami ivyo vyerekana yuko Yesu yari yaje n'ishengero ryiwe mu bwiza kandi yari yicaye ku ntebe yiwe y'ubwami yicaye ku ntebe yiwe y'ubwami aho ni inyuma y'ihegihe c'ishengero ubu dushaka kubishikira ubyo mukanya rero muravuga muti mbega intebe yiwe iri hehe uyu munsi rero mwene data nevi namba ndengani byo nyibutse mukanya intebe yiwe iri hehe no munsi ndiyumvira ko mpava ndabishikira hanyuma ni hehe hari intebe yiwe ubu namba atari ku ntebe yiwe y'ubwami ubu hari ku ntebe yiwe y'ubwami bo ya mugenzi ni byiza ubu kandi waravyagiye yasa na kabuyenge kitwa yasipina kitwa smaragido kandi umunyu w'amazi wari ukikuje iyo ntebe usa na kitwa smaragido rero mureke dufata umurongo wa gatatu kugira dutangure kandi rero yasipi uwera yicaye kuri irya ntebe yari kuraba ku muyandi majambo umuravye yari muri uko gukayanga n'ubwiza nk'uko bwo yo ndashaka kumubona namwe murashaka kumubona umunsi umwe ndibuka mushiki wacu Kadere mushiki wacu Howard Kadere nibaza benshi muri mwebwe ko mumwibuka nariko ndajabuka ibarabara hanyuma umugore wanje yicaye hariya ubu ndibuka ko yarakanye ari mu cumba kandi naravyutse kandi nayimfise imbabura ntoya ya kera hamwe na twarokeje imikate yacu mwibara mwifuru ifise umuringoti hanyuma jewe hari hakanye cyane kandi umuyaga warahuhuta hari kumpeshi hasi hari urubura hamwe n'umuyaga mu muringo tushora umwotsi rero sinashobora kwatsa umucanwa ngo gukiza umugongo gukiza umugore wanje kandi nagira ndayimenagure hanyuma narashobora kubigugura ubugira kandi biri yari akanye n'uwundi yari akanye ariko nagerageza gucana umucanwa hanyuma rero nabaye nk'ubupfuzi radio hanyuma iminota mike imbere kandi hashushe gatoye murabona kandi mushiki wacu kade yariko araririmba ati ni nashikira cha gihugu hirya kure cyane ndashaka kubona Yesu ndushaka kumubona yo mana we naricaye gusa hariya hasi hagati mu nzu ncangumako ntangura kurira murazo kuntu ndi naririmbe pfo muri rya jwi ryiwe ryiza nk'imiliyoni ririmba ndashaka kumwumva ni najabuka hirya y'urubibe yavuze ati ndashaka kumubona Yesu ntushaka kumubona niyumvire ntiyo mana wego ndashaka kumubona umunsi umwe igihamashugwe yuzuye hose ndashaka kumubona Yesu ukuntu kumubona we ku ntebe yiwe ubwiza bwiwe ugukayangana kwiwe kandi namba yo ndashaka guhagararaho Yohana hagaze kugira mpagarare gusa hanyuma ndamurabe ndangaha sikerepfo igihe cy'abagurano ndavugira abagenzi banje babirabure bari ngaha muri kino gitondo hari umwe ashaje w'umwirabure kandi yari yaja heje hariya hejuru ku kibanza gatoye bahora bajayo kandi yari amenyereye gukora ibihari yepfo ikintu kiyaririmba birashoboka yuko mama coxe nabo bandi barashobora kwibuka igihe yahora agenda hanyuma karirimba murazi kuja mihana hanyuma bakavuza inanga bari bakiri bato hanyuma bose bakaririmba yakunda kubikora ngamuri utika n'ahandi hantu mu gihugu ubu baba bafise icupa ricagatiye whisky ahantu hanaka mu minsi mikuru batamba rock and roll ariko rero baririmba indirimbo zihayagize ibintu umwe muri za ndirimbo za kera yaririmbwe na mwene data w'umwirabura kuze yakijijwe kandi umwami yamuhamagaye ngo avuge ubutumwa hanyuma umunsi ukurikira yaragiye hirya no hino yigi ishabagurano bari mu mirima yavuze ati umwami yarankijije mu ijoro riheze kandi yampamagariye kubwira ubutumwa bwiza bene wacu amaherezo yashikiriye mwene amarembo canke mwene imirima yaramuhamagaye mu nzu avuga ati sambo ndagushaka ingohano yavuze ati ngo mu biro vya iwanje yavuze ati ego mushinga ntacaragenda mu biro yavuze ati ibi nibiki ndiko ndumva ariko urateragira mu buraruko muri abo bantu hari amaboko yanjye abagurano anje yuko umwami yabahaye kwidegembya yavuze atego mushinga naye yavuze ati mutware ndumugurano wawe yavuze ati naguzwe n'amahera yawe ariko yavuze ati ari kukuntu imana yampaye kwidegembya mu ijoro riheze Yesu yarambohoye mva mu buzima bw'icaha n'isoni hamwe n'ubuzima bw'urupfu narabohowe yavuze ati sambo mu by'ukuri byo nibyo ushaka kuvuga yavuze ati nibyo nshaka kuvuga yavuze ati nabumvise bavuga yuko ugiye gutangura kuvuga ubutumwa hano mu bantu bawe bari mu mirima n'ibindi yavuze atego mugenzi navuze ntico nico ndondera gukora no kuvuga ubutumwa bwiza mu bantu banje yavuze ati mu byukuri nivyo nshaka kuvuga gasambo yavuze atego mu byukuri nivyo nshaka kuvuga navuze nti ae ngo tumanuke ku mucamanza ndaca kuguha kandi ubwigenge bwawe urumwe widegenze kuri jewe kandi uruwidegenze kuri buri nyambukira wese naragukunza uruwanje kandi ndakugiza uwidegenze kugira ushobore kuvuga ubutumwa bwiza ku bantu bawe yaramanutse acaratera igikoma buwidegembya bica biratangazwa kandi acaridegembya ntivyo ntivyo shobotse ko asubira kugurishwa nk'umugurano yabaye umuntu yidegembya mu kuvuga ubutumwa bwiza yavuze ubutumwa muri bene wabo imyaka myinshi abazungu benshi barakijijwe kubwo igikorwa ciwe umunsi umwe wo mukunzi yarakuze ari ku mfiro yari yaravuze ubutumwa igihe cy'imyaka 30 canke 40 canke irenga kandi gihere kumfiro yararyamye mu cumba hanyuma benetse benshi babazungu bari bakoraniye hirya no hino muri ico cumba kandi bibaza ko haheza amasaha abiri canke atatu akacikanye hanyuma amaze kwikangura akitegereza hirya no hino mu cumba yaravuze bavuze bati wari hehe gasombo yishuye ati yo ndagarutse hano kandi ndagarutse kandi bamwishuye bati sambo habaye iki nawe yavuze ati yo nari najabutse ha gushika mu yindi si bavuze bati tubarire ibihere keye yavuze ati emwe ninjiye mu nyonga hiwe kandi aravuga ati gihe nari mpagaze hariya yavuze ati hariho umumarayika yajaho ndavuga ati izina ryawe ni Sambo nibindi bindi avuga tego umugenzi niryo aravuga ati injira nagerage naragenda genzi imbere hanyuma ndamwitegereza yicaye hari yavuze ati Sambo ingo hano buwa ni waheza kumuraba nshaka ko woca uza hano du ashaka kuguha umwambaro wawe dushaka kuguha inanga yawe dushaka kuguha igitsibo chawe Sambo yavuze ati ntimumbarire ivyerekeye inanga ibitsibo n'amakanzu baravuga batariko waratsinze impera waratsindiye impera dushaka kuguha impera yawe aravuga ati ntimupfuge ibinyerekeye ivyerekeye impera aravuga ati reka gusa mpagarare kandi ndamurabe mu kiringo c'imyaka igihumbi ivyo bizoba impera yanje nibaza ko ivyo bijanye nuko twese twovyo kwiyumva ndeka gusa mpagarare ndamwiweze yo nzotegerezwa kugira umubiri utandukanye n'uwo mfise ubu buri gice cy'umubiri wawe kimwiweze gusa Yohana yarahagurutse hari yahanyuma aramubona byagiye ku ntebe y'ubwami kandi yasa nibuye rya yasi pina sarudio ubu ibintu byose ni jambo ryose bifise insiguro muri bibiliya ubu ibuye rya yasi pina sarudio rero namba mwovyiweza neza bigereranywa n'ibisigaye byo mu yanditswe mu bihe by'inyuma bivyanditswe yari arufa na omega yari itanguriro n'iherezo yari uwa mbere n'uwa nyuma yari data umwana na muhemu yera yari byose muri byose bikoraniye muri we muri Matayo 17 herekana yuko we hari yakumusozi wo gukayangana byose byari bikoraniye muri we rero yasipi ryari buye ryana yasarutiyo ryari buye rero turashikira amabara yayo mu mwanya muto ubu nshaka kubona yuko umwe muri aba batama igihe bavuke go buri muntu afisi buye rijanye n'ivuka ryiwe kuri jewe ni diama kuko navutse muri ndamukiza kandi ameza atandukanye yerekana amabuye atandukanye neza aba baba kuru ni bamwe igihe cyose umukuru yavuka yagira ibuye rijanye n'ivuka ryiwe kandi ye guhagarara ngaha gusakanya gato igihe abo bavyeyi b'abaheburayo reka ndabereka ijambo ripfuye ku mana mugenzi kugira ukwizera kwawe kuze kuba kwatagukekeranya mu ijambo ry'Imana igihe cyose igihe abo bavyeyi b'abaheburayo bari mu bise mu mibabaro yo kuramukwa kugira bavyare bavyara babana majambo nyene yaturamuka mu kuvyara kwiwe yaha uwo mugabo umwana yaba yavutse na yavyawe na witsina ryiwe kandi yamushira mu kibanza ciwe muri Palestina aho azoba ari kumukuza ku mwami mibabaro yo kuramukwa muri uwo mugore nka Efurayimu risobanura hafi y'ikiyaga murabona kandi Efurayimu yahawe umugabane wiwe iruhande y'ikiyaga kandi tuvuge Yuda ryasigura si nzico iryo jambo risigura ariko noshobora kuri toru ubu murabona aho niho ntafise umwanya ibi bintu bitoya turabona ivyo bintu ariko rero tugaruke kandi yudico ivyo babivuga cyose cari kibanza ciwe mu bana babisirayeli kandi mufata itanguriro 48 49 muraja kubona yuko Yakobo igihe yari mu kumfiro yishimikije inkoni yiwe ari mpumyi yabwiye abo bana aho boba bari kumpera y'isi kandi bafashe ikibanza hariya kupfa basubiye mu gihugu cabo camamuko yabwiye Yosefa turisha miryi giti cama hafi y'uruzitiro murabona hafi y'isoko amazi niho yagiye yavuze ati warizigiye uhoraho Imana wabanza umuheto wawe leta zunze ubumwe murabona mu mwama ariko umunsi umwico giti kizorenga uruzitiro rw'amabuye kandi ngico neza hariyo ubuneza na neza yavuze amaherezo hafi imyaka 5000 yarahindukiye yabwiye Efurayimu ko yinitse ibirenge byiwe mu mavuta kandi Efurayimu yagerereye hahara amasoko manini y'amavuta neza na neza ijambo ryabo bantu ni giki cari ku bantu bapfa Imana ifata imitsi yabo kandi ikorera muri bo. Yumenga igihe umwami bw'abaroma bw'abasanzazi igihe abandi b'abasanzazi igihe banhwa na Hitler ibihumbi n'ibihumbi agiza yateri ibyuka mu mitsi yabo kandi barapfuye washobora kubona imibiri yabo yene na kunzitiro n'abana babo n'ibintu byose bindi n'amagufa kandi barafata amagufa yabo maze bagakoramwa umwavu babatwara hariya gusa maze bakabatera urushinge bakabashyira mu gitwazi hanyuma mu gusohoka mu mwanya basohoka hano mu ntango bararirimba bati Mesiya zoza kandi tuzonywa amaraso y'imizabibu ugira kandi giye biza bari kumpfira abo bayuda bagenda hariya bazi yuko uko mutima ukubita ariko mutima wabo uhagarara kandi baza baririmba bati tugiye kubona Mesiya vuba yo mana we bakora umwavu mu magufa yabo benshi muri mwebwe abasirikare kuri muri nga murabizi kandi mwarabibonye naragiye kubibuga aho babatuririye n'ibindi bintu byose hariya Hitler n'abandi kandi murabe Stalin Uburusiya n'abandi bose bakoze cyo kimwe ibyo nivyo ari kurya mu Yuda byari biki yaragoberewe gusubira mu gihugu c'amavuka aho niho biri ubu ndafisi rya reresi hambaye iminota itatu imbere y'igicu gigihabo bayuda batahabara babajije bati ni kuki mugarutse gupfira mu gihugu ca mamuko bavuze bati twagarutse kugira ngo tubone Mesiya mina turi mu gihe cyiherezo umwe wese muri abo bana ba igihe bavuka bari bafisi ibuye ryo kuvuga kandi igihe Aaron umuherezi mukuru w'umwe wese muri abo yarafise umwambaro wo mu gikiriza kuriwe ku mpuzu yiwe ibyo nibyo shaka guteba ko gatoya gusa kugira twinjire muri uyu murongo wa gatandatu ivyo vyerekana ikigereranyo cyose cyo mu isezerano rya kera hariya nyene igikoresho byose n'ikintu cyose cyo mu isezerano cya kera cyari igishushanyo cy'ibyabonywe mu ijuru igishushanyo ku kiremwa muntu kandi nguyu mwambaro wo mu gikiriza wa Aaron yari umuherezi mukuru murabe ibuye ry'ukuvuka rya buri muryango ryari rise rukiwe ngaho mu ibuye ry'ukuvuka bashiraho ibuye ryiwe hariyo umuryango wa Efurayimu umuryango wa Manase umuryango wa Gadi umuryango wa Benyamini yose yari iserukiwe nga kandi uko niko hanyuma bafata ayo mabuye y'ukuvuka ayo mabuye meza y'agaciro maze bakayamanika ku nkingi nkugo kandi y'umuhanuza yavugishwa kandi nambwa byumvikana ko ari byo canga atari byo baramujana gushika kuri uri munatumi maze bakamureka kavuga ubuvugishwa gwiwe namba hariho umuco w'igitangazo je hariya maze gutangura kuravya kuri ayo mabuye icari imwe yari imana yishuye byari byo muryango wose bose muri muryango ubu kuraya ibuye irya mbere ni bangahe baza umwana wa mbere uwo byari izina ryiwe ryari rihewe ubeni ni byiza cyane wa nyuma yarinde Benyamini ibyo ni byibuye cy'ukuvuka kwa Benyamini reye ubeni ryari yasipi ibuye cy'ukuvuka kwa Benyamini yari Sarudiyo yasa na reye ubeni na Benyamini wa mbere ni wa nyuma wari hari akandagira zi yari yarufana mu ndome z'ikigiriki yarufaze mu ndome z'ikigiriki yari wa mbere wa nyuma yari kuva kuri Benyamini gushika kuri Reyubeni kuva kuri Reyubeni gushika kuri Benyamini yo mana we nguwo yasa nibuye rya Sarutiye ni yajya sipi yari yicaye kuri iyi ntebe mbega mwoshaka mwese kumubona yicaye mu bwiza bwiwe reka tuzinguruye mu byashure Yohana 2:11 vuba cyane kandi ducishije ijisho kuri we ngaha ni byiza cyane 2:11 gushika 11 anjana mu kumusozi munini muremure ndi muri mhema nyereka umurwayi wera Yerusalemu wururu kuva mu ijuru ku mana ufise ubwiza bw'Imana ugukara yangana kwawo gusa n'ukwibuye ko rya kabuyenge ry'igiciro kitwa yasipi kabonerana nk'icirore umuco wiwe umuco ninde kandi uwo mugwa ntiwari ukeneye izuba kuko umwagazi w'intama ni wo muco wawo ibuye rya yasipi Sarutiye ubwiza bw'Imana ni Yesu Kristo ubwiza bwa Yesu Kristo ni ishengero ryiwe kandi yari uwa mbere yari iki yari itanguriro ry'igihe n'iherezo ry'igihe yari uwa mbere muri basogokuruza n'uwa nyuma muri basogokuruza yari ishengero ryarimu yari mpemu yari mu ishengero ry'Efesi mpemu yari mu ishengero rya Laodikiya yari uwa mbere kandi uwa nyuma agushika kuri ze uwa mbere uwa nyuma wariho kandi azoza igisiki cyo ku munago wa Dawidi inyenyeri yo mu gaturuturi shugwe rya Habasareti Sharon yo hari hamatazirana amajana ne nibindi muri bibiliya yiwe mu byiyumvire gusa ico yari kandi yamara yari umwami Yesu aciye bugufi yavukiye mu gato bw'inka ku mashimwe y'Imana ikintu cyose giciye bugufi gitegereze kuko nico kuri ikintu cyose kininiya nicishira hejuru rero ntuciteho murabona n'urwamo rwinshi kandi nta na kimwe muri cyo ni byiza cyane
nothing to it. All right. Now,
ubu yasa nibuye rya yasi pini rya sarudiyo reka duhindukire mbegamo dufisa kanya gato sibyo turafise nk'iminota 40 reka turabe dutarugaru tugaruke kuri Ezekiel gice ca mbere dusubire muri bibiliya mu isezerano rya kera muri Ezekiel kandi reka dusome ngaho Ezekiel yamubonye nawe kandi tugereranye ibivyanditswe ubumaze tubone aho turi Ezekiel gice ca mbere ni byiza cyane rero
All right, now let's read for a moment. I'm going to read the first 5 verses, and then we're going to read...
Deka dusoma kanya gatoya ubu ngiye gusoma iminota 50 ya mbere kandi rero tugiye gusoma na byanditse nga kuva 2026 gushika 2008 ariko reka dusoma imirongo ya mbere ubu mu gice cya mbere cya Ezekiel umuhanuzi ni byiza cyane mu mwaka wa 50 mu kwezi kwa kane ku munsi ugira gatanu uko kwezi nari kumwe n'abajanywe ari nyagano mu bajanywe nk'inyagano turi kuruzi Kebari byo nivyo Kebari ijuru riruguruka maze mbona ivyo neretswe bivuye ku mana kandi ubu mwitegereze kuri uwo munsi ugira gatanu uko kwezi hari mu mwaka ugira gatanu umwami Yehoyakina yamuka yambukanywe ari nyagana ijambo ry'Uhoraho ryanje ko jewe umuherezi Ezekiel mwene Buzi ndi mu gihugu cy'Abakarudaya kuruzi Kebari kandi aho hantu nyene niho ukuboko k'Uhoraho kwanziye kuri jewe nk'izendya mbona umuyaga w'ikirura uje uturutse buraruko mwitegereze uyu muhanuzi ngaha imyaka 595 imbere y'ukuza kwa Kristo muraba ukuntu iri yerekwa rigereranya rirya irya Yohana umuyaga w'ikirura uje uturutse iburaruka igicu kinini yakira abagizamo umuriro igikikijwe n'ibi etatsi bituruka hagati muri wo biboneka nk'umuringa w'umujumbu bituruka hagati muri uwo muriro kandi muri uwo hagati hava mu ishusho y'ibinyabugingo bine kandi uko niko vyasa byari bifise ishusho y'umuntu murabi bara rya mpemu w'Imana ryari hejuru ryasa n'ibi binyabugingo bine Edgaru muringa w'umucumbu n'umuhondo uvanze n'icatsi gitoto rero ne mwitegereza umuhondo uvanze n'icatsi gitoto muringa w'umucumbu yo ni wa wunde nyenecho gihishuye ubwiwe Ezekiel hagati y'imwiyerekwa ya Ezekiel uwo muco yabonye uvuye hejuru mu y'ibinyabugingo bine wari umuhondo uvanze n'icatsi gitoto gihe yaza kuri Yohana yagaragaye muri Simaragido nayo ni umuhondo uvanze n'icatsi gitoto azubu kumushi hishutse mu muhondo uvanze n'icatsi gitoto aza kuri twebwe mu muhondo uvanze n'icatsi gitoto umuco gendera mu muco we n'umuco reka tuje ku murongo wa 26 ku buryo dushobora gusoma gushika kwa 28 umurongo wa 26 kandi hirya yo nimwashika muhira ndashaka ko muvyandika kandi musome buri gace kavyo ducungura umwanya kandi hirya y'iryo tazanure ryo hejuru y'imitwe yavyo hari gisa n'intebe y'ubwami imeze nk'akabuyenge kitwa sarudiye kandi hejuru kuri ico kintu casa n'intebe y'ubwami hari gisa n'umuntu uwo wari umwana w'umuntu murabona Kristo ubu mwitegereze ukuntu yari yambaye ngaha kandi mbona ibiboneka ikiboneka nk'amabara y'umuringa w'umujumbi itegereze akikuje uyu mwana w'umuntu n'igisa n'umuriro umuziguje impande zose kandi uhere yaho baye mu rukenyerero rwiwe umviriza mube abampembe muba batahura kandi mu mitima yanyu bwite nga ndabinginga mu izina rya Yesu ibimubyigumiziritse ariko mwibuke gusa ukuntu bihezagira jewe reka dusubire dutangure ku murongo w'abiri n'indwi mwumvirize mwese mutahure neza ubu mbona ibiboneka nk'umuringa w'umujumbu wo n'umuhondo uvanze n'icatsi gitoto n'igisa n'umuriro umuziguje impande zose umuriro impande y'igisa nk'umuringa w'umujumbu mutoto ubu uhereye aho baye mu rukenyerero rwiwe uhereye mu rukenyerero rwiwe kandi uhereye aho baye mu rukenyerero rwiwe ugasubiza ahahera hepfo mbona umenga hari bisa n'umuriro kandi byatsi byamukikiza hirya no hino, umuriro hirya no hino, nk'uko umunyu w'amazi wo kugicusa ku munsi w'imvura ni kugukayangana kwari kumukikuje hirya no hino. Ivyo byari bimeze nk'ibisa n'ubwiza bw'Uhoraho. Mbibonye nikubita hasi nubamye numva ijwi ry'uvuga. Raba, muriteguye? Umviriza, mugumye ibi rero mwibuke gusa kugira ngo ndabamenyeshe. Jene, ushobora guhagarika iyi bande. Umviriza, oya, ntibikenewe ko ndayihagarika hariya, ni byiza. Nshaka kuvuga kugumya gusa bande, kuvyemerera gusa ishengero. Itegereze ibi rero kugira ngo mushobore kumenya yuko ibara ry'umuco uri kumwe n'umwami, n'umuco w'umwami ukurikira umwami, kandi n'umwami ari irisa nk'umuringa w'umujumba, umuhondo uvanze n'icyatsi gitoto. Niryo bara rimwe ry'umuco uri kumwe natwe uyu munsi, nk'uko abahinga bafashe ifoto. Umuhondo uvanze n'icyatsi gitoto irisa nk'umuringa w'umujumbu. Igihe naragahungu gatoye kandi nibwo bwa mbere nabibonye, muravyibuka ba kera ngaha, namye ndababwira imbere yuko ifoto y'ukuri ifatwa yari umuhondo uvanze n'icyatsi gitoto aricyo gisa nk'umuringa w'umujumbu. Rero kugira ngo ndabamenyeshe yuko mwemu w'umwami yavuze igihe yabibonera mu rukenyerero rw'ikinyabugingo cari gihagaze imbere yiwe, uhereye mu rukenyerero rw'iwe ugasubiza ahagana haruguru, yari nk'umuriro umuco uhereye mu rukenyerero rw'iwe ahahera hepfo hari hutse uyu muco, kandi hirya no hino hari amabara menshi nk'ayo umunyu w'amazi. Nibyo nshaka ko mwibuka yuko Imana iracariho muri ya mabara uhereye mu rukenyerero ahahera hejuru. Umuriro ibara risa nk'umuringa w'umujumbu ryafashwe n'icuma gifata amavideo cyangwa icuma gifata amafoto y'amabara nk'umuringa w'umujumbu uhereye ku rukenyerero, uhereye mu rukenyerero ugasubiza ahahera hepfo no hirya no hino hose, amabara menshi nk'ayo umunyu w'amazi mu kirere inyuma y'imvura. Yesu Kristo wa wundi mwenecu yo munsi na mu bihe bidashira, mpemu yera cari mu bushobozi bw'iwe, aracari mu ishengero ryiwe muri iyi minsi ya nyuma. Ngibyo si jewe nari mpagaze hariya gusa, ariko yari foto yafashwe. Nshaka ko mubiraba neza na neza nye nibyo Ezekieli yabonye, amabara amwe mu buryo bumwe kandi akora cyo kimwe kandi akayangana cyo kimwe y'ibinyabugingo. Niki ibinyabugingo byerekana ishengero rizima, ishengero ribeshejweho n'ubushobozi n'ukuzuka bya Kristo. Ayo mabara mwasa nk'umuringa w'umucumbu yaragitwikiriye uhereye mu rukenyero ahahera hejuru, uhereye mu rukenyero ugasubira ahahera hepfo. Ntabyo kwibaza ukundi ubumenyi bwafashe ifoto. Raba amabara yabyo, raba gusa amabara y'umuriro arimwo, murabona umunyu w'amazi. Raba iri bara rya simaragidi ivanze n'umuhondo. Rero kuri iki cuma gifotora, cari cuma cy'umufotora gusa, kuri iki cuma gifotora hariyo amabara, mafoto y'amabara, ibara rya akada krome. Kandi raba amabara ya simaragidi arimwo, iyaba noshobora kubishira ku muco ahantu mwoshobora kubibona inyuma, murashobora kubona ubu nko kumunyu w'amazi, raba imirongo igenda igaruka nk'umunyu w'amazi umwe wose ufata ibara ryari tandukanye. Tugiye kubishiramwo mu minota mike, mbega ayo mabara nikiga agaragaza iki? Yo, ibyo bituma gusa umutima wanje mutindu simbishwa n'umunezero, kandi kumenya yuko muri iki gihe tubayemo yuko Kristo mu gihe ahandi hantu hose ari umusenyi, aha hantu hose ndiyumvira nti kuki ntoshobora kubivuga, kuki ntoshobora gutuma isi ibibona. Isi ntiyari yo kubibona, isi ntizobibona, ntizokwigera ibibona, ariko ishengero ririko rirakirugu ukunyiganyiga kwa mbere guhambaye ryigeze kugira. Muri iyo minsi ntibari gushobora kuba bafashe ifoto yavyo, ubu barashobora kuba bafise ivyuma bakoresha abagerageza gufata ivyuma ngo bahakane Imana. Baragaruka neza na neza bakemeza yuko hariho Imana. Nibyo simaragido. Rero mwibuke, sinigeze ni remera ivyo, ndabibasomera gusa, ndabikuye muri Bibiliya nyene. Mwitegereze mugihe nsoma kandi murabe, kandi murabe yuko ari wa wundi wa mwami Imana nyene ntatandukaniro ririho. Mwitegereze umurongo w'ibiri n'indi, mbona kumuringa w'umujumbu n'igisa n'umuriro, murabona nk'i Ngindi mizu muriro murabona amabara asa nk'umuringa w'umujumba ava mu muriro ubu murabibona nk'umuringa w'umujumbu ibi namabara y'umuringa w'umujumba ava mu muriro aha hepfo havuga ngo nk'uko umuheto cyangwa umunyu w'amazi wo ku gicu usa ku munsi ukurikira imvura umunyu w'amazi ku munsi ukurikira imvura kandi hariho ikinyabugingo icyo Yohana yaserukira ishengero ryose ryari ryajyanye narababwiye umuntu umwe ngaha mwiyerekwa ashobora guserukira umubiri wose wa Kristo utwikiriye ubu mwitegereze mbona iboneka nk'umuringa w'umujumbu n'igisa n'umuriro umuziguje impande zose kandi gisuhereye aho baye mu rukenyerero rwiwe ugasubiza ahahera hepfo kandi uhereye aho baye mu rukenyerero rwiwe ugasubiza ahahera hepfo mbona umenga hari ibisa n'umuriro itegeretse raba umuriro utsukuruka uva kuki umunyu w'amazi amabara ndwi ubu itegereze hariho neza na neza amabara indwi hariya kandi umunyu w'amazi ufise amabara indwi mbona umenga hari bisa n'umuriro kandi ibibatsi byamukikiza hirya no hino nk'uko umunyu w'amazi wo kugishusa ku munsi w'imvura ni kugukayangana kwari kumukikije hirya no hino hirya no hino intebe y'ubwami bw'imana murabona ibyo byari bimeze nk'ibisa n'ubwiza bw'uhoraho ese umwami rero n'ubwiza bw'umwami ubwiza bw'umwami butwikira ishengero ryiwe kuko ari mu ishengero ryiwe amina yon byumvikana nk'ubusazi mu kubuga ipfu ariko mbega ingene bihambaye kubizera ibyo byari bimeze nk'ibisa n'ubwiza bw'uhoraho mbibonye nikubita hasi nubamye n'ijwi ryo kuvuga rero arabandanya akavuga iki ryo ryerekwa ryasigura ibyo nta mwanya dufise wo kubyinjiramo muri iki gitondo ubu nitegereza ingene umwami mu mbabazi ziwe zihambaye aduha ibi bintu ubu reka dufate ubundi bompi Ezekiyeli na Yohana bamubonye mu ibanga ry'amababa yiwe n'umuco wiwe maze babyita ibara ry'umuringa w'umucumbu mu nyuma Yohana mwebwe mushira muri ko murandika ibyanditswe icyete cya mbere cya Yohana 1:5-7 Yohana mu nyuma kandi yari ku kizinga cy'Ipatimo nk'imyaka 3 igihe yandika igitabo igihe yagaruka umugabo w'umutama mu myaka ya 90 mu cyete cya mbere cya Yohana 1:5 yavuze ati Imana ni umuco Yohana yari afise uburambe yari yaramubonye kandi yari azi yuko yari umuco w'ibihe bidashira atari umuco wo mubirera atari umuco w'itara umuco w'umuyaga nkuba umuco w'izuba ariko umuco w'ibihe yo ese ingene ndamukunda Imana n'umuco raba tugiye gusubira inyuma gato y'ubumaze turabaho tugeze ku murongo wa gatatu y'amaraso ivyo mbega tugiye kubibona ndabyize ni byiza ari abyagiye yasa n'akabuyenge kitwa yasipi na kitwa simaragido kandi umunyu w'amazi wari ukikuje iyo ntebusa na kitwa simaragido umuhondo uvanze n'icyatsi gitoto ubu umunyu w'amazi murabona ko yari umunyu w'amazi reka dusubire mu itangurira 9 maze turabe mu itangurira 9:13 kandi turaja gusanga ngaho umunyu w'amazi igihe umunyu w'amazi wagaragara ubwa mbere itangurira igihe cy'icenda kandi turaja gutangura ku murongo wa 13 itangurira 9:13 mwese murabikunda yo ndabikunda sindabikunda gusa ndabikunda raba nshitse umuheto wanje ku gicu uzoba ikimenyamenye itegereze ikimenyamenye cy'isezerano sezerano y'isi iki nsezeraniye Nowa oya nsezeraniye isi nuko uko nzotsa n'igicu hejuru y'isi uwo muheto w'umunyu w'amazi uzoboneka kera kuri cyo nanjye nzokwibuka iryo sezerano ryanjye nshize hagati yanjye namwe rero agarutse ku isezerano hagati yiwe nabo ariko isezerano ry'umunyu w'amazi ryo sezerano ry'umunyu w'amazi murabona isezerano ryari ubuzima kuri Nowa yuko yamukoreye yamurokoye ariko isezerano Imana yagiranye nayo ubwayo uwari umunyu w'amazi yuko itazo rero ndaja kubereka isezerano ryari hagati ya Nowa n'Imana ico ryari mu mwanya mutoya ariko iri ngaha ryari isezerano ry'umunyu ry'Imana yagiraniye nayo ubwayo amina munywa amazi rero tubona yuko iryo sezerano rero ari ikimenyamenya ikimenyamenya Imana yavuze yuko cari ikimenyamenya ngaha sibyo murabona nshitse umuheto wanje kugicu aho ni nyuma y'irimbugwa ry'isi rihonejwe n'amazi biri n'umubiri byose uretse Noa byarahonye kandi uzoba ikimenyamenya cy'isezerano nsezerano igisi si jewe n'isi isi ni kosmos murabona ariko ikini hagati yanje n'isi Imana yavuze iti naremye byose kandi narayingizi narayinginze cyane ku buryo nayihinduye gusa ndayitabagura rero si notegerejwe kubikora nk'umure yavuze ati naricujije cyari ikintu giteye ubwoba mbega mwibaza ko bizomera guti igihazoza mu burake bw'iwubu bamukuri mugenzi munyabyaha yo aritegereza kandi arindira kuraba ibirori aragaruka ubugira kandi murabyizeye aragarutse ubugira kandi ibyo ndabikunda sibyo yo murashaka guharurwa nk'umwe mu bansi biwe sinshaka kuba uwo murabishaka oya mugenzi kuba umwasi ubu canke kuba umwasi wiwe kuba hamwe nawe byoba byiza ariko kumugwanya kuba atagasembwa kuri wewe witegereze kandi urindire kuraba ibirori aragarutse ubugira kandi ubu isezerano ikimenyetso ciki ikimenyetso ciki kimaze ico cemewe ubufata itanguriro 8:22 rero itanguriro 8:22 ni vyiza neza ku rupapuro ni maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro yabira mu bitungano byose no mu bikoko byose bitazira no mu biguruka bitazira no mu biguruka byose bitazira abitangira kuri ico gicaniro kw'ikimaze ibyo kozwa Uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wabyo maze Uhoraho yiyumvira mu mutima wiwe ati sinzokongera kuvuma isika ukundi kubw'abantu kubw'imitima y'abantu yamugoreye gukora ikibuhereye mu bwana bwabo kandi sinzongera kwica ukundi ibifise ubugingo byose nk'uko nabikoze kandi turashobora gusoma umurongo wa nyuma kandi si kiriho ibiba niyimbura n'imbeho n'ubushuhe n'iki n'agatasi n'umurango n'ijoro ntibizovaho isezerano ikintu nyene nk'icyo Yohana yabonye Yesu Imana yemeye isezerano rizungurutse amajuru kandi hirya no hino yiwe hari umunywa w'amazi uzungurutse intebe y'ubwami mu maso ha nk'akabuyenge kakabuyenge kitwa simaragido umuco usa n'umuringa w'umucumba upfanze n'icyatsi kibisi gitoto uzungurutse iyo ntebe y'ubwami Imana ishimwe itegereze Nowa agizwe cyane umunywa w'amazi wa Nowa ugizwe cyane n'amabara ndwi umuntu wese arazi ko umunywa w'amazi ugizwe n'amabara indwi none nayahe mabara agahama umutugutugu umutuku agahama kavanze ubururu oya iryo agahama iryo umutugutu iryo icyatsi gitoto iryo ubururu ibara ry'ubururu bukaze n'ibara rivanze ubururu n'agahama ayo niyo mabara y'umunywa w'amazi rero turose ikintu cibwina hano kandi ngiye gufata ibikomeye kuko burije rero mwibuke ibara ry'umutugutu cyangwa iryo agahama ry'umutugutu ry'umuhondo risa n'icyatsi gitoto risa n'ubururu ubururu bukaze navanze n'ubururu n'agahama ubu namba mubibonye yitegereza iminywa amazi indwi amabara indwi nashaka kuvuga amabara indwi y'umunywa amazi ibyo bisigura imiheto indwi amashengere indwi yerekana imico ndwi umuco wose utwikira uwundi utangurana n'agahama havuye iry'agahama haza umutugutu ariryo ryerekana iry'agahama inyuma ry'umutugutu hari havuye iry'umutugutu haza iry'umuhondo naryo n'iry'agahama n'iry'umutugutu bivanze rigiri ry'umuhondo hanyuma iry'icyatsi gitoto icyatsi gitoto n'ubururu bw'ibigiri ryirabura hanyuma haza ubururu bukaze hanyuma rero havuye ubururu bukaze haza agahama kavanze ubururu n'igihe gice cy'ubururu haleluya ntimubibona Imana munywa amazi wiwe w'amabara indwi isezerano ryiwe yagize isezerano ryo mu bihendwi by'ishengero amabara indwi ko yo cunguye isi mbega yakoze iki mwibuke yakukoze n'isi ibara ryiwe ari kuburaba uyu munyu w'amazi wonye nukitse ufuka gusa mu muheto igice kimwe cy'isi uko ni ku munyu w'amazi wo kuri Nowa wasa gusa gusa wapfuka igice cy'isi wari nk'umuheto ibyo nivyo dushobora kubona byose ariko igihe Yohana yawubona mu ibara rya Simaragido wazunguruka intebe yose y'ubwami y'Imana igice nticigeze namba kivugwa capfuka co gusa isigira gusa umuheto n'igice gusa cayo n'ibihe by'ishengero. Ariko igihe Yohana yawubona muri iri bararisa n'umuringa w'umujumbu bararisa n'umuringa w'umujumbu warazungurutse kandi uramupfuka nk'umuco umuco mu ibara ry'umuringa w'umujumbu wazunguruka kubaho kwiwe murabona ibara rimwe Imana ishimwe hejuru ya byose muri byose kandi muri byose ariko hari bihindirwe gishengero itegeretse diyama niniya bahora bazitora urashobora kuzitora muri Afrika ziri mu nzira ntiwubahuka gutora imwe kuko ntizikaswe uronsi dakaswe bazogufunga kubera icyo rero kandi bagucira umunyororo wo guherayo kubera wayibitse urayifise wiyisubiza vuba na vuba mu gihe uyitoye rero bafata iyi diyama yo n'ikintu gikomeye narabonye imashini niniya yitoni mirongo ine ihagaze nk'uko bashyiramo iryo buye ry'ubururu bakarisya bakamena ku rugo rutare rw'umunyota ariko ruzomenagura diyama iyo mashini y'itoni mirongo ine imanitse ku bibamu ku bimambo hano izunguruka hamwe n'amaguru tumu maniniya ifise amenyo nk'uku ajanjagura gusa urwo rutare mu duce duto duto ariko diyama izoyacamo izosunika gusa icyo cuma cy'itoni mirongo ine yo igihe imenagura kandi bigaca mu kayunguringiro bigaca mu bundi buyunguringiro bikamanurwa n'amazi menshi iherezo bica mu muringoti muremure umuyobozi w'iyo kemberare diamond mine mine ikomeye yari imwe mu badiyi yakoni baje hariya ku murongo ni mwene data mwiza yicishije bugufi kandi rero nko ku birometero nko ku metero imwe uja hejuru y'amazaho atembera hari igirise bashitse hariya murabita imbega mbega mwitangwa iki iki kintu mbeda mbega twikangwa iki kintu kiri mu bindi mu kabati hariya vazerine kandi dushira iyo vazerine nko kuri santimetero hafi zitatu uja hejuru y'umuryango kandi biraza kandi mu igihe cyose ubwo butare buciye harya buzoca buja muri iyo vazerine ariko igihe diyama ihaciye cimata diyama irumye kandi cimata kuri iyo girise narabibonye bazitora ndetse no kuzi na zito zito kandi bazitandukanisha amarori narabandanije ico bazikoresha bavuze ko bazidandaza muri Amerika kubye inshinge vitrora n'ibindi ntizisaza murabona ariko izo diyama niniya rero hariya ziri zimeze nk'umuzingi munini yari kwigihe barazifata hanyuma bagafati imashini zikoresha umuyaga nkuba hanyuma bakazikata hanyuma bakagira diyama iconze kandi iyo bayikase itegerezwa kwerekana amabara yaka agaragaza ibipimo by'urugero rwayo kandi igaragaza n'amabara indwi yayo yo ingene uwo Yesu yo ushobora kuba ufise amahera menshi ushobora kuba ufise ubwato bwa Cadillac ushobora kuba urumwungere w'ahantu hanini babika bapfuye canke katedrale y'ikintu kinaka ushobora kuba uri umusenyeri canke umusenyeri mukuru ariko yo mwene data igihe utoye iryo buye ry'agaciro iyo diya mu muntu aragurisha ubutunzi bwiwe bwose akabutanga n'ibindi byose rabi inkumi sinziriye yo mbega yakoze iki yotegerejwe kugurisha ikintu kinaka mu ntumbero yo kugura amavuta yiwe mbega yari afise iki yo kugurisha za nemera ziwe za kera n'amadini n'ibindi yagurisha byose ibyo afise mu ntumbero yo kuronka Kristo Kristo iryo buye na ry'agaciro rihamba Yesu rya mubiri ndafise itike yo kuja mu ijuru igihe itereni zoshika kimwe muri ibi bitondo by'umwijima yo mbega imigisha yo urwo ruzi n'urw'agaciro rutumye mera nka sheregi ntarindi soko nzi ntakindi kiretse amaraso ya Yesu nta kuvugangwa nta bintu binini ya nakimwe nta butunzi nta nakimwe numpe gusurwa ruzi rw'agaciro birahagije nta kintu nakimwe njanye mu maboko yanje gusa numiye ku musaraba wawe iryo buye rihambaye ry'agaciro kanini ya mbega ryari iki ryari ritunganijwe ryari ku myaka 33 n'igicaho imana yarishira mu mashini nini yimenagura igihe yaryitwa yaritwara hariya hanyuma itangura kuriconga yarari kase yarari menaguye yarari janjaguye yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigadu yitanyo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuriwe kandi mishisha guyiwe niyidukiza mbega kimana yakoreye uwo muntu atunganye hari umwe gusa mu mwisi umwe gusa mwisi kandi niwe kandi mana yamucongeye nga yacumitiwe ibyacu bicumuro kuko nari umunyabyaha yaretse umuco w'umunywa amazi w'ibihendwe by'ishengero ngo umurikire kugira ngo menye ko yacumitiwe ibyacu bicumuro ngayo mabarandwi y'umunywa amazi yajanjaguriwe ibyacu bigabitanye igihano kituronkesha amahoro cabaye kuriwe kandi mishisha guyiwe niyidukiza imana yaramukase iramujanjagurira mumenagura kandi yaramukase kugira ngo agaragaze umuco biciye mu bikomere byiwe imbabazi z'ibyaha umunezero amahoro kwihangana ineza ukugwa bugwaneza ubwitonzi impemu ndwi z'imana ni ibyamandwi bya mpemu byo ashoboye kugaragara mu ihanga ryiwe yarajanjaguwe aracongwa kandi ahabwa ishusho kugira ngo umuco w'imana ukayanganire mu mubiri w'umuntu umushobore gucungura isi yose ninamara kumanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera kw'abantu bose nimwitegereze iyo minywa amazi y'amabara ingene ikayangana ariko igihe Yohana yamubona hariya byari biki umunsi wo gucungurwa wari wahaheze byari byarangiye rero yamubonye agarutse uko yari ubwa mbere ibara ry'umuringa w'umucumbu si cya kabiri cy'isi ishobora izuba gusa rishobora kumurikira icya kabiri cy'isi icyarimwe murabona mu gihe irizunguruka ariko igihe Yohana yamubona yari yicaye asa n'akabuyenge kitwa yasipi na kitwa simaragida amabara y'umuringa w'umucumbu vanze n'ayabiri uronka iryo umuringa w'umucumbu kandi bara ry'umuringa w'umucumbu rikikuje iyo ntebe y'ubwami yo mana we yonda ndakubwire ivyo ndashobora kuguma tubandanya gusa impemu ndwa amabara ndwi bihendwi byishengera abakozi b'imana indwa matari ndwi byose n'indwi imana itunganye muri indwi imana yakoze imisi itandatu umunsi w'indwi yararuhutse isi zobaho imyaka ibihumbi itandatu hanyuma ibihumbi igihumbi cy'indwi n'inganji y'imyaka igihumbi itegeretse mu gice cy'umuzingi igice ntikiramenyekana rero ibyo bintu hari icyo byerekana tankeka rero mu kuvayo 2:13 no mu baheburayo 6:12 imana yagiriye isezerano ubwayo kandi irirahira abaheburayo 13 harabitubwira canke 9:13 ngo yarirahiye ntawe yari kugira indahiro ayiruta yariho igihe yabwira Aburahamu na Isaka hariya yabwiye Aburahamu ko asezeranye nawe isezerano ry'intahava imana isezerano rya marikogwa n'indahiro nta muntu rero wirahira umuntu akuruta urahira nyoko urahira igihugu cawe urahira ikintu kina urahira imana ariko ntishobora kwirahira umuntu kiretse ari ukuruta kandi nta muntu aruta imana yari ariho rero yarirahiye ubwayo amina yirahira ko izoshitsa ayo masezerano amina yo yarabirahiye ko izorinda urubuto rwa Aburahamu urubuto rwa Aburahamu niki ku banyamahanga umubatizo wa mpemu yeru urubuto rwa Aburahamu yarirahiye nzobazura bose nzobaha ubugingo budashira kandi nzokongera kubagarukana ngaha ku isi nibiki dufise byo kwiyumvira turabona rero ko muheto w'ibara ry'umuringa w'umujumbu rivanze n'iryo icyatsi kibise ibibara ry'icyatsi gitoto rigereranywa n'iki n'ubuzima ibara ry'icyatsi gitoto n'iryama ari ibara ry'icyatsi gitoto igihe cyose riguma ari ibara ry'icyatsi gitoto n'ubuzima bisigura iki ko imana yasezeranije mu gihe yarahiye kirya gihe mu itanguriro ko itazosubira yashyize umunyu w'amazi mu kirere ko itazosubira guhonya isi n'umwuzure yararahiye kandi irirahira ko izozura urubuto rwose rwa Aburahamu kandi yise izoca mu manza zayo zinyiganyiza imanza ziri imbere tugira tubone mu nyigisho ziri imbere zizobera iyi si izotura ikamaze icike birunga izoturagurika mu bice kandi zocurama nibintu byose ari kwirahira ko itazoyirimbura ariko izokongera kugiringaniza ubugira kandi hanyuma ishire abana bayo kwise muri iyo nganje y'imyaka igihumbi yo mana we ndindi ryukuza kuwo munsi mwiza w'inganje y'imyaka igihumbi aho umwami wacu w'umugisha zoza gutwara umugeni wiwe arindiri yo umutima wanje urifuza urira umunsi wo kubohorwa kwiza igihe umukiza wacu azogaruka kwisa ubugira kandi yo Yesu ukuntu twifuza kubona uwo munsi yasezeranye ku inganji ihambaye y'imyaka igihumbi zoza kandi ikintu impamvu yari yakikijwe n'Imana ishitse amasezerano izoshitse isezerano ryayo ubu reka turabe umurongo ukurikira uko tubigenda kose mwe dukeneye wundi umwe kandi dufise hafi minota 10-15 yo kubikora murarushe cyane murashaka kubandanya ni byiza reka dufate umurongo wa kane iyo ntebe yari ikikije n'izindi 24 kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicarako bambaye impuzu zera no mu mitwe yabo hari bitsibo byiza habo hari aho tutoshobora kubona uwo murongo wose emwe reka dutangure umurongo wa kane raba ubu igihe Yohana yamubona ari rya bara rya simaragido rimwe kuje twabonye amabara yose umunywa w'amazi n'ibindi nicoye ivyo byose bisigura rero ku murongo wa kane ikintu ca mbere avuga ngaha ku murongo wa kane iyo ntebe yari ikikuje itegereze n'ishusho nziza cyane ngaha ntibigucike intebe murabizi reka dusubire kuri Mose murose ntidufise umwanya wo kwinjira mu mamitsi rero ntimufate ibyo mvuga gusa Mose igihe yahabwe iyerekwa ku musozi wa Sinai ndashaka ko mubona neza iko iyi atari ntiyari ikiri intebe y'ubuntu hariya maraso yari yagiye kandi kimaze cyari cyagarutse ubugira kandi bari baremewe kandi amaraso yari yavuye ku ntebe y'imbabazi rero ubu yari intebe y'urubanza kuko inkuba n'imituragaro byayivamo ibyo nibyo mwibuke hari ku musozi Sinai igihe Mose yaja ku musozi Sinai habaye iki inkuba imituragaro kandi naho inka canke inyana canke intama canke umuntu wari we wese yakora gusa ku musozi yategerezwa gupfa Bibiliya yavuze iti kandi ukunyiganyiga kwabaye uguhambaye kugezaho na Mose atanya kandi Mose yavuze ati kuri birato mu birenge byawe nga uhagaze ahantu hera Yosua umurwanya komeye yategerezwa kujana abana hanyuma akabagaburira imigabane yabo yashobora gusa kuduga igice cy'umusozi ehe Mose yahagaze hariya hejuru hamwe n'ama abaragimirabyo n'imituragaro y'Imana na simaragido bimukikuje raba ingena ry'amabwirizwa yandikwa ahagaze mu nyonga z'Imana riryajwi rivugira inyuma riti Mose urihe kuri inkweto mu birenge byawe hano uhagaze nahera rero yari intebe y'urubanza nta kintu cashobora kuhagarara uretse abacunguwe umunyabyaha ntiyashobora kuhegera na gatoya byararangiye intebe y'urubanza ni byiza rero Mose yakoze ikintu ku isi yubatse ihema mu kigereranyo cy'ibintu yabonye mu ijuru turabizi nibyo turabona yuko Paulo yakoze nkuko nyene ategerezwa kuba Abaheburayi 9:23 aho Mose yakoze ibintu neza nkuko we yabikoze kandi Paulo mwiyerekwa giwe igihe yaduga mu ijuru igihe yigisha kiriya gitabo gihambaye cy'Abaheburayi ategerezwa kuba yarabonye mwiyerekwa ryiwe nk'ivyo Mose yabonye kuko yarabivutse igiyigishije ico gitabo ciza cy'Abaheburayi ukuntu mu Kristo bwari ibigihushane cy'isezerano ryake yari umwigisha komeye mo Paulo rero iyo yari intebe yiwe ico gihe rero muri reka gusa nta kamaro sinshobora ibinagira ndavyihoze ariko sinshobora kubikora ikibi yaho ikiri hehe wagisubije inyuma ecagarutse gadoko yemwe nkumbure no bibere kangaha ndandana ubu afata amakaramu yanyu n'impapuro kuko ndashaka kuvuga ikintu nga nari nicaye muri iki gitondo mu gihe hari ikintu kinaka caje muri jewe rero ngira ndababwira ibyo nakoze hamwe mwobibona ndafisa aho bicafye inyuma yanga murabona ndabicafye gusa muri mwemu ya camwemu yabimpaye murabona nabicafye ngaho icyo byoshoboye kuba ariko ndashaka kuvuga ikintu nga See. Rero Imana igihe izoja ku ntebe rero izoba umucamanza ibyo nivyo ni ryari umucamanza za mu rubanza iyaje ku ntebe yiwe y'urubanza intebe rero ndashaka ko mwitegereza uko isezerano rya kera ryakozwe ukuntu inyubakwa yizegereye intebe ziwe zakozwe n'ukuntu Yohana yabonye ngaha ntituza kubishika ko muri iki gitondo byose ariko ukuntu Yohana yabonye izo nyubakwa zimwegereye n'ukwegera inyubakwa yiwe icarico rero yo ibi ndabikunda rero mu isezerano rya kera hari ico bita ikoraniro aho abantu bakoranira ikintu ca mbere imbere yuko binjira ikoraniro kugira ngo binjireyo bategerezwa kuza munsi y'amaraso yasesetse mu rugo rw'intangara ubwa mbere baza ku mazi yo guhamanura ahinyamna itukura yiciwe hanyuma bakigakagira amazi yo guhumanura uwo n'umunyabyaha za hanyuma akumviriza ijambo uko niko mwigisha hambaye w'umuyuda yaje kumana wa mwamvyumvise ndavyigisha hari yitarusa hari tarusa twari hari yitarusa wa krahoma hanyuma yaje hariya nk'umuntu hagaze gusa hanyuma yagiye gukorane giheze yavuze ati ndazi yavuze numwe mu bigisha ndwi bahagaze hariya bizi maze yaje hariya avuga ati ndashaka kubona ico abo ba Kristo baba gwiza tunga babita aba Pentecoste ndashaka kurengana nicare numvirize kandi gihe umwami yavugana nanje muri kirikiriya gihe cy'imyaka y'inginagini gikorane giheze yahuye n'abamwe muri bene data hari inyuma yavuze ati ndashaka guhura n'uyo mugabo ndazi ko atiza ariko yavuze ati ndi umwigisha w'umuyuda z'ibintu bitandukanye n'ibintu nk'ibyo yavuze ati sinigeze mbona iby'ubuzima bwanjye bwose yavuze ati sinigeze ndabibona kandi ubu ni umwigisha w'umupentekote yuzuye mpemu yera aja hantu hose yigisha ubutumwa bwiza umwigisha wo mu Pentecoste niko yita yagiye hariya mu hoteli Washington York yurya mundi munsi igihe yahura hamwe hariya epfo na mwene data Jacques kandi umwigeme yaramumenye yavuze ati rabbi yavuze ati dufise icyumba cyiza ku bwawe ariko yavuze ati ntambonesha kure dufise hariya yavuze ati ibyo bintu mbonesha kure kuzimu bite hanze sindabishaka hariya uko biri kose biri ngaha ndagutuma ubita hanze yavuze ati mwigisha yavuze ati ndi umwigisha w'umupentekoti haleluya yavuze ati rero igihe uzoja muri Isirayeli mwene data Branham ndashaka kuzojana nawe yavuze ati dushobora kubishira ubwoko bwacu navuze nti subu mwigisha subu subu igihe ntikiragera ndindira gatoya rero ni murabi ibiganza byera ubu bigiye kwinjira igihe winjira mu ngo incambere zari ingo ingo z'intango icakurikira cari igicaniro aho ibimaze byatangira ibi igicaniro caka hanyuma hanze y'igicaniro caka hari igihuzu kimani tengaha ahinjira hahera hahera ibyo hiyo hari umutemere wo guhengerako aha hari abakerubi byo nivyo nshaka gushikako mucigwa ca cugikurikira barya abakerubi abakeguje umutemere wo guhengerako yo mana we jewe twoshobora kubiguma ku kwezi kose murabona kuri abo bakerubi ubu rero mwitegereze nk'uko binjira ikoraniro ryashobora kuza hariya abaherezi bashobora guhagarara hano ariko gusa umuherezi mukuru niwe yashobora kwinjira hariya niwe mu mwarimwe mu mwaka afise amaraso kandi yategerezwa kwambara ukuntu kunaka impuzu zinaka yategerezwa kugira inkengere n'umukomamanga kimwe ku kindi kandi igihe yatambuka yategerezwa gutambuka mu buryo bunaka ariko aragenda yavuze ati uwera kuhora uwera kuhora izo nkengere n'amakomamanga bivugira hamwe biti uwera kuki yari kwaregera Imana afise amaraso yisezera mu kiganza ciwe aje imbere yiwe atwaye amaraso ya si yo mana we umubavu impuzu ziwe zategerezwa gukorwa n'ukuboko kuzujwe mpemu yera amaboko atunganye niyo yakora impuzu ziwe ishugwe rya habasareti gisharoni amavuta yasizwe yasutswe ku mutwe wiwe agashororokera mu bwanwa bwiwe hanyuma hepfo rero kubikibanza ciwe n'imibavu y'ibwami amakomamanga n'inkengeri afise amaraso y'umunyu w'amazi w'umwagazi w'intama wera kandi ntiyubahuka kwegera ico gihe uzu hanze yashobora gupfiraho aho yabahagaze rero yategerezwa kugenda tambuka mu buryo bunaka ati uwera kuhoraho uwera yegera Imana kuhoraho uwera kandi yagenda hariya hanyuma agashikana maraso ku mutemere wo guhengerako rimwe mu mwaka kandi gihe yaba ari hariya yagirirwa ibakwe ryo kubona ubwiza bwa Shekina igihe inkingi y'umuriro umuco ufise ibara ry'umuringa w'umujumbu wa manuka umwe warongoye abana kubi b'Abisirayeli kandi niwara nujujumo tsuru sengero kuburyo atanumwe yashobora kubona ubwiza bw'Imana bwuzura kugezaho guzura umwotsi kandi gigira ubwayi kaja inyuma yigi huzu mazikicara kumutemere wo guhongera kahera hahera hanwe hera cyane kurusha yitwa hera hahera kandi yategerezwa kuba yambaye mu buryo bunaka atambuka mu buryo bunaka asizwe mu buryo bunaka yari umuntu adasanzwe yinjiriyo Yesu kunikoraniro ryategerezwa kumwipfuza ariko igihe Yesu yapfa igihuzu cy'urusengero caratantabutse ariko gusa umuherezi mukuru ariko uwo ari we wese ashaka uwo ari we wese akeneye ashobora kugira kwa gusigwa nyene ku bwiza bwa Shekina maze akagendera mu buzima bwera uwera kuhoraho hanyuma yegere nyonga z'Imana biciye mu maraso ya Yesu Kristo ari imbere yiwe mufatishe Mwami Yesu hano haryamye umugabo arwaye ni mwene data ari ku rusego kumusego urupfu neza ubu kugira pfe ndakwegereye were ku kuki nk'umuherezi mukuru kuki mu gishingo cha mwene data were kuhoraho ngaho rero intambuko zawe za buri munsi ibiyako byawe bya buri munsi ingeso zawe za buri munsi umutima wawe ubugingo bwawe na byose were kuhoraho nta mitsi y'imirurazi nta kindi kintu were kuhoraho nkuko twegera mu gishingo cha mwene data wariwe wese ashobora kutsa sizwe amara simbere yiwe aririmba ati were akuhoraho Rero icyo nicyo cyari kibanza cyo hanze ikibanza cya kera kandi ahera hahera ubwo nibwo bwari ubuhungiro bw'Imana ku isi nimurabe byari bigereranye n'ibyo mu ijuru ubu tugiye gusubira neza inyuma kuri iki nyene cyanditswe yo byose nk'uko twinjira mu byahishuriwe Yohana dushobora kubigaruka ko neza ubugira kandi murabona rero we Yohana ni hehe Yohana ahagaze mu rugo reka dusome hatoye kandi kano kugira mubone ishusho kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imirabyo amajwi imituragaro kandi muri ndwi hinge kugeza tubigeze ko zakiri imbere y'iyo ntebe nizo mpemu ndwi z'Imana bitanga umuco w'Imana mu ishengero neza na neza uva ku ntebe y'Imana atari mu iseminari atari mu basenyeri ariko biva ku ntebe y'Imana kubwihishurirwa ry'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe bimugira wa wundi nyene cyuno munsi no mu bihe bidashira ibihe byose izo nyenyeri ndwi zihagaze hari yazitanga uwo muco wa Shekina uva mu bwiza bwa Shekina hera hahera amatara ndwi yakari hejuru y'ibyo biterekwa kwa matara atanga umuco wiwe amabara yiwe y'ubushobozi bwiwe bwo kuzuka kwiwe rimwe na rimwe mu ishengero amina kandi imbere y'iyo ntebe hari nk'ibirahuri nk'ikiyaga cy'ibirahuri gisa n'urubona kandi hagati ahahanganye n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo bine byuzuye amaso imbere n'inyuma akanda babane arabandanya hanyuma agatangura gutanga ibi binyabugingo nk'uko nyene Ezekiyeli yabonye abo barinzi kimwe nk'umuntu kimwe nk'intambwe kimwe nk'inkuba nk'inkukuma n'ibindi ubu nimurabe igihe tubizana hanyuma bikerekana iyo ntambwe yo mu muryango wa Yuda n'abo bandi bose batandukanye hanze y'imiryango yabo cicaye ku mfu ruka zine kandi bacungera uyu mutemere wo guhongera ko yombega ishusho yo gusanda ihari hibihe bihambaye biri imbere nk'uko tubibona ubu ako yari intebe y'Imana y'inganji mu ijuru Mose yishushanije ku isi yari intebe y'Imana kuko intebe yayo y'urubanza yari hano ku isi ahera hahera Imana Abisirayeli bose baza kuri icyo kibanza kimwe gusa kugira baronke imbabazi kuko Imana gusibonekera munsi y'amaraso yasheshwe rero nimwumvirize neza rero ubyiza bwa Shekina bwavuye kuri uyo mutemere wo guhongera ku munsi umwe kandi bwaciye bwuzura urundi rusengero amina iri kuko satamanza cariko yazishizikirije umwana intebe y'urubanza y'Imana umvuga nabi nzobi muharira mvuga uwundi ari kwaza uwundi mutemere wo guhongerwa ko muvuga ni wa dedemba ku mwana w'umuntu nzoba harira ariko igihe kimwe mpemu yera amaze kuza kumba mu mitima y'abantu ijambo rimwe ribikuriwe ntirizoharigwa bibandanya ibi babibi kurushiriza ibihe byose urubanza kuko Imana ibandanye hera heze kwihangana kwa igerageza kuzana abanyabyaha kuriyo kugira biyuzutse nayo bwa mbere yari hejuru y'umwijuru yakaka mu nyenyeri bwa kabiri ya kwisi yakaka bishiye mu bwiza bwa Shekinubu kurikira yaraje maze yiyambika umubiri hanyuma abana natwe aracambaye kwihangana kwiwe kandi yacunguye umuntu kubwa amaraso yiwe yaje mu ishengero ryewe mu ishusho ya mwe mugera kandi arwanya ivyo ugwa arwanya ivyo n'ikintu giheze giheze rero murashobora kubonaho ukunyiganyizwa kuva igituma batabitahura abantu ntibashobora gutahura ico bisiguro rero intebe ya mbere yari mwijuri intebe y'urubanza intebe ya kabiri yari muri Kristo intebe ya gatatu iri mu muntu rero mureke dufata ikintu gitoya na chatye ngaha tugira dukore iyo nza kugira ikibaho nari kubigira ibyumvikana kuri mwebwe tugira dufate hanyuma ducape imbuga kuzikora gusa mu mizingi canke nkuku kimwe muri ivyo rero tugira dufate ndizera ntiki birashoboka vyobaye byiza cyane tugira dufate hanyuma tugire imbuga rero umuntu niki n'ikintu kigizwe n'ibintu bitatu umubiri ubugingo na mwemwe nibangahe bazi ivyo murabe kwegera Imana umutima wiwe niki muri buku butumwa bwanje Imana yahisemo umutima w'umuntu kugira umubera umunara w'umurinzi umwasi yahisemo umutwe wiwe umubera umunara w'umurinzi murabona umushoboza kubona ibintu ararire mu maso yiwe ariko muriyo Imana yatoye umutima wiwe umutima yiwizera ibintu adashobora kubona sivyo murabona Imana iri ku mutima wiwe iri mu mutima wiwe mu mutima w'umuntu niho hari intebe Imana murabitahura umuntu ya Imana yashize intebe yayo mu mutima w'umuntu ubu ni murabi igice cy'ambere cy'umuntu n'umubiri igice gikurikira n'ubugingo bwiwe ariyo kamere y'impemu yiwe muhakuba uko ameze rero ariko aregereza rero igice cya gatatu cy'umuntu ni impemu yiwe kandi impemu yiwe iri hagati na hagati mu mutima wiwe kandi hagati na hagati y'umutima ni Imana iza igashira intebe muribuka kuri iyi minsi heze ibinyamakuru byatanze Chicago nk'imyaka ini heze igihe wa musaza yizera umusaza atizera ahubwo yakunda kuvuga ngo Imana yari henze kuri Salomo igihe yavuga iti nk'uko umuntu yiyumvira mu mutima wiwe yavuze ati nta bushobozi bw'ubwenge bwo kwiyumvira buri mu mutima yo kwiyumvira gute akoresheje umutima wiwe ategerezwa ku yashatse kuvuga mu mutwe wiwe nimba Imana yashaka kuvuga umutwe wiwe yari kuvuga iti umutwe wiwe nka kurya Mose ni guti yo Mose Imana yari kuvuga iti Mose kuri inkweto zawe kuko ahuhagaza arahera yavuze ati rero kuki ntokura gusa inkofero yanje nayo ni sawa yavuze ati inkweto ntiyavuze ati inkofero yavuze inkweto kandi gihe yavuga ati kwimwihane hanyuma mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo ntiyashatse kuvuga ati tatu mwana na mwemu yera yashatse kuvuga ibyo yavuze igihe yavuga ati mutegerezwa kuvuka ubugira kabiri ntiyavuze ati mwoshobora kuvuka bwa kabiri yavuze ati ibi bimenyetso bizoboneka kubizera ntiyigeze avuga ati nkumbure bizoboneka kuri bo avuga icyo ashaka kuvusigura kandi we ni Imana kandi nishobora kwivuguruza irazi igikwiriye rero ibikora nkuko kandi iyo niyo nzira ishaka ko biba kandi mutegerezwa gushika kuri ibyo siwe amanuka mu byiyumviro byanyu mutegerezwa kugaruka ku byiyumviro byiwe iryo niryo atandukanye rero ubu uko kuntu umubiri umeze ubugingo rero nimba uzoronka ijambo ubugingo hanyuma uri sesangure hejuru rizokubwira muri kazinduzi ya Bibiliya canke Webster iyo ariyo yose muri iyo zo ni kamere ka mwemu rero nguyu umuntu ngaha turavuga nguyu John Doe ni byiza John Doe hanyuma nguyu Sam ni byiza rero John mwene wabo wa Sam Doe rero Yohana ni mwemu ubugingo umubiri kandi Sam ni icyo kintu nyene umubiri ubugingo mwemu nkuko mameze umubiri ubugingo mwemu rero uyu muntu nuwo umurwanize umubiri guhemukira kwiba kubesha gusamba ni kintu cyose kibi ashobora gukora ariko uyu muntu yuzuye urukundo amahoro umunezero bose bafite ubugingo umubiri na mwemu rero itandukanye ganiro niri uyu muntu arashobora gusubira inyuma hanyuma avuga ati ndakumbuye mama ndakumbuye ibintu twakoze igihe twari tukiri bato bose barashobora bose bafise impemu bose bafise ubugingo bose bafise umubiri ariko kamere k'uyu muntu ni impemu mbi kamere y'uyu muntu ni impemu nziza murabona rero kamere ya impemu n'ubugingo bw'umuntu murabona rero ubu imana iri kwiragerageza kwinjira za muki impemu y'uyu no mutima w'umuntu aho impemu gire reye ni mu mutima
The spirit and heart of man, where the spirit lays is in the heart.
Muratsu bumenyi bwavuze nkuko haraheze ivyo yuko umuntu ntiyari gushobora kwiyumvira n'umutima wiwe kandi ubumenyi butangura gutahura yuko hari hakabanza gatoye mu mutima w'umuntu ese mu mutima w'igikoko ariko mu mutima w'umuntu nta nakarema ngingo kamaraso canke ikindi kintu nakimwe bavuze bati nico gitegerezwa kubi kibanza ubugingo butuye canke mwemu mureke gusa mubareke gusa bazofata ubusazi bwabo hanyuma bemeze imana uko ukuri manira reka gusa umusazi akayishingira intahe ubu ngaho rero imitwe y'amajambo mu mininiya mu kinyamakuru mukobwa mutoya mwe wa mwene data boze yavuze ati mwene data Branham urazi ico wari kuravuga wa munsi yavuze ati raba rabo bumenyi bwaramaze kubibona navuze nti rero imana heza gigwe ndabikeneye mushiki wanje ndakeneye ndabikeneye ubugingo bw'umuntu ni kamere ya mpemu kandi mpemi ba mu mutima w'umuntu rero igice cyo hanze cyane niki numubiri murabona ico nico kintu ca mbere kiza umubiri utegerezwa guhera hezuwo ubwa mbere utegerezwa kurengana umubiri jewe siniyumvira ko no vyuka gusenga amabarabara ariko aranyerera jewe harashushe cane yo ishengero ntazi uwo ni umubiri ni vyiza ubu utegerezwa guhera heza hanyuma muce muriwo imana itegerezwa kuca muriwo igihe gikurikira araza ategerezwa kuza mu bugingo ko niko kameremere yo nibiki aba Jones bamvuga ko yo mana we murazi ishengero ryanje rizoshiburira hanze hamwe nokira nkico kintu murabona ariko mutegerezwa guca muri byo kandi igihe muciye muri byo nihaza mu mutima wawe maze akashira icicaro yo nimpemu yera muri wewe Yesu yavuze ati ibyo bavyiza nuko yo hambirirwa urusyo ruremereye kwizoze agaterwa mu kiyaga hako atitaza numwe muri aba bato banyizeye usu kuba babaza canke ukubatsitaje kubashavuza kubijanye n'ibintu vyobaye vyiza kuri wewe ubwa utebejwe canke kuba utigeze uvukira kwisi hako wojani gitsitaza kuri umwe yashatse kuvuga iki yarashoboye kubesha intumwa zara bivuze oya Yesu yarabivuze Yesu yavuze ati hako woza n'igitsitaza kuri umwe muri aba bato banyizera ibi bimenyetso bizoboneka kuri abo banyizeye abahambaye mugenzi akomeye avuga ati yo ndamwizeye haleluya woba warigeze kuvuga mu ndi mugasobanura indi mugasenda amadayimoni ukerekwa n'ibindi nk'uko yabisezeranye oyico gihe cararenganye we si wizera n'uwigira wizera Yesu yavuze amajambo ya nyuma ati ibimenyetso bizokwama bikuboneka kubizera mwisi hose mu byaremwe byose ivyo ni kuri bizokurikira wizera gushitsa ngarutse ayo niyo majambo ya nyuma yavuze ni bangahe bizera bibiliya Mariko 18 ubu rero rabe ni uwigira wizera ariko igihe uronso kwizera yizeye byukuri ibimenyetso bimukurikira kandi ukuboko ukwicisha bugufi kubuzima bwabo atari ibyo kwigira bikamenyekana ko ari umukristo byukuri ni w'inkomoko no kubandanya ikintu ubwirizwa gukora ni ukwifatanya nabo mukimuka kuko muriko muduga mu birimba by'umwami rero bahabaye iki itegereza iki ibice byo hanze cari gice bite nkuko dutangura mu mubiri w'ishengero ry'abanyamahanga mwibuke hari abayuda no kubandanya gushika igice cyo mu myaka ya 666 nyuma ya Yesu Kristo igihe baza muri Tuwatira hari kare aho abayuda ba bose barahindukiriye ari ku inyuma y'abayuda byururutse hano kuri buri muyuda n'umunyamahanga ariko abayuda nka bose ariko igihe bose by'ukuri mu gihe cy'abanyamahanga bakaza mururu bakaza mururu ruhande murabona haje Martin Luther John Wesley n'abandi murabona ubu ni mwitegereze ibi bitatu byanyuma inyuma y'igihe cy'umwiza haserutse igihe cyo hagati kandi kirarengana igihe kije itegereze ibi bice by'inyuma itegereze umubiri ubuginga impemu murabona ibyo bice byo hanze umubiri ikibanza cyeranda aba Nazaraya aba Pilgrimage Holy aba Methodist aba idegembya murabona hanyuma kandi wera tunganya garuke kuri Pentecoste aho yatanguriye ku ntango murabona mu garuka ku itanguriro ubu nimba wagikuye muri ibyo nshaka kuvyerekana ubu haramaremba tatu yinjira mu mubiri agasuzu mu mubiri ibyo murabizi ntibiharizo n'ingingo zitanu nizihe ngingo zirenga umubiri zitanu kubona guhonja kumviriza kumotegwa kumva uko nokuri wiyo no mubiri ibice by'inyuma ibyo n'ibintu dashobora kwisunga kuko numubiri ibirimba by'imbere rero dufise ibirimba by'imbere bikabari arutari kurikira kandi arutari kurikiriraza kandi za nagatima name z'iyumviro byibutso ibisho n'urukundo izo ni zongingo zitanu zigenzura ibirimba by'imbere ingingo z'urukundo bwo n'ubugingo urukundo n'ibindi kandi rero bikurikira mu byo tuvuga ngaha boba hivyibutso n'agatima nama n'imbabazi n'ibindi n'ivyiyumvira uricara maze ukiyumvira ibintu uri kurakora iki ntubikora mu mubiri ingingo zawe ntiziyumvira ni kirimba cy'imbere muri wewe hariho inzugi zitatu mbega turiko turakora iki turashobora ubu ntibibacike biva mu mubiri ingingo zitanu hanyuma ubugingo ibirimba by'imbere ariko ubu mwinjira mu mutima murabona rero hariya niho mwebwe aba Pilgrimage Holiness beza n'aba Methodist mwagumye kuri irya rutari hanze hariya murabona muri mubirimba mwebwe aba Luteriano n'abandi mwagarutse mu mubiri inyuma hariya y'ingingo zitanu ni giki ijisho rishobora kubona no gutahura murabona nguyu mu Pilgrimage Holiness wari yari mu Methodist yigenga gusa yagiye mu birimba bikurikira hanyuma yizera ukwera kuko hitwa ahantu hera hikimazi cyatangirwa ariko rimwe mu mwaka umuherezi mukuru yarinjira hera hahera hari haciriwe ku iteka hari higihe cy'abaruteriyani hari higihe cy'abamethodist hanyuma iki gihe umuco w'ishengero uje umeze nk'uburyo bwo gukora kw'ikiremwa muntu none twinjira muri ibi gutu ubu ni mwibuke hariho igihuzu kimanitse hagati ya hera hahera hahera muhera hahera niho Kristo aza kicara mu ntebe y'umutima wawe Kristo afata intebe yiwe aza aciye mu gutsindanishirizwa uko n'ukuri kwezwa hanyuma rero mu amazi mu ishengero rimwe muri nemera imwe oya muri mpemu umwe ngaha niho babatirizwa twese mu mubiri umwe ari wo mubiri wa Kristo muki mpemu yera ninde yinjira Methodist Baptist Presbyterian Pentecost ugomba wese kirya gihuzu murazi cyo gihuzu cyarico gitwikira umutima wanyu kuri byo muriteguye igihuzu citwa guhitamwo ubu mwabonye ishusho ingingo zo hanze ingingo z'umubiri n'ingingo z'ubugingo n'igihuzu hagati y'ibyo nahera ahera hahera kandi uburyo bwonyine bwo kwinjira ni ukugira uguhitamo kuko uwariwe wese ni kuki uwariwe wese yakoze mu biganza uwariwe wese yibijwe mu mazi uwariwe wese yifatanije n'ishengero uwariwe wese yaronse ikete ryiwe uwariwe wese yakoze oya uwariwe wese ashaka kuza hirya y'igihuzu mureke Kristo aze kuri izo ngingo yemwe notegerezwe sinshaka kuji kuzimu icyo nicyo kintu kimwe nzifatanya n'ishengero ni byiza cyane mu rutere yemwe ndababwira ikintu kimwe nibaza ko notegerejwe kubaho ubuzima butandukanye gukora icyo noshoboye kwezwa kuri arutari ni byiza cyane mu Methodiste ni byiza cyane kandi rero wari wewe ashaka murekace muri ico gihuzu gitabutse yo imana ishimwe ndi kurundi ruhande haleluya ku izina ryiwe yo mana we uwari we wese ashaka abitahuri ibitambara bitwikira ubugombe kugomba kwiwe kandi areke imana ize mu mutima wiwe nguwo Kristo kurubanza rwiwe mu mutima w'umuntu hagiye kubiki uvuga uti ntegerezwa yo nshobora kuvuga ibitebu byanduye ntibinshira urubanza kuki nta na kimwe bafise cyo kubakira urubanza nta muntu hari ya wowo kubikuramwo nta muntu hari ya wowo kubakira urubanza yemwe ndababwira abagore bavuga bati ndashobora kugira imishatsi migufiya ntibinshira urubanza nta gitangaje murabona yo nshobora kwambara ikabutura nshobora gukora ibi jewe abagabo bavuga bati ntacho bintwaye kunywa itabi kandi ntacho bintwaye gukira namakarata yo gukina ikibugu nico bakora cyose ntacho bintwaye kandi biracara bo mwishengero murabona ntacho bintwaye gukora ibi kuki nta na kimwe hari yacho kubakira urubanza ariko igihe Kristo yinjiye waremye arutari mu mutima wawe kandi byaha byawe bikurwaho buri munsi wera Paulo yahambaye avuze ati uko bukeye ndapfa ariko ndiho ariko sije nkiriho ni Kristo ari muri jewe ngiki gihuzugi cimbere yo mwene data mushikanje ndanyaruka ndabizi yo oya ni sinshobora kubiheza gusa narengeje igihere kandabe ndeke gusa oya byo bavyiza ntabikoze murabona nshaka gufata batama 24 kandi ndazi ko nabagumije kuja kugufungura turaja gusa reka turabe ibyo nibangahe bavuze ngo fata batama 24 gusa ni byiza cyane umuntu utumwe gusa abatama 24 rero turafata tubafate n'ingogo ubunyene tubakikuje intebe kandi bari 20 bakikuje intebe ubu murabona ico mbega intebe iri hehe mu mutima wandi abagize igihendwi ibihendwi bisengero Kristo kuvuga ijambo rigwanye igikorwa cyabo iucirwa kwiteka uzovyishura ko munsi w'urubanza kandi ninde azocira urubanza isabera abazocira imanza isi niko Daniel ninde Daniel yabonyaje ari kumwe n'ibihumbagiza bera ibitabo byaruguruwe abanyabyaha ikindi gitabo caruguruwe cari gitabo cy'ubugingo inkumi sinziriye yo manawe mbega ntibashobora kubibona ishengero risinzi yabo bagiye hanze gusanganira umukwe bararetse amavuta arakama mu matara yabo ntibigeze binjira muri iyi ntibigeze bareka Kristo ngo aganze mu buryo akore ibitangaza kandi avuge mu ndimi kandi akore utwumiza n'ibindi kugira ngo agaragaze ko yaba mu ishengero ryiwe vyomera guti yaba Yesu yoje kwisa akavuga ati ndi Yesu umwana w'Imana nta na kimwe nakoze novuga ntinduze ngaha hanyuma nifatanye n'ishengero uwo yoba ari umwana w'Imana mbega yavuze iki namba ntakora ibikorwa vya data rero ntimunyizere yo mana we mbega murabibona Imana iritangaza ubwayo irabikunda ni Yehova irakunda kwimenyekanisha yo ndabinezere ego mugenzi yarabimenyekanishije kuri jewe ndazi ko yabikorareye bamwe muri mwebwe abantu bakiri bato mucizera naho mutamushobora kuba mutamuzi mu bushobozi n'ibintu bihambaye abakristo bakuze kuruta bakora ariko muriko murabizamo neza muriko muraza neza mu nzira y'ubwa y'umwami nti mugume gusa murondera kandi mwiruke cyane uko mushoboye mwiruke cyane rwose uko mushoboye ntimuhagarare kubera ikintu na kimwe gusa mubandanye mugenda nk'uko mushiki wacu sineringa atengeretse w'umutamakazi yahora avuga ndiruka mpejeje kujabuka ndiruka mpejeje kujabuka ndiruka mpejeje kujabuka kandi ntushobora kwicara ubugingo bukengeretse bushaje ari hariya uno munsi ni byiza cyane rero kandi hariya intebe kandi hariyo mirongo hariya intebe nini za na mirongo ibiri ubu ibyizo zoba ari zingahe zine na mirongo ibiri na zine ni byiza cyane intebe zine na mirongo ibiri kandi kuri iyo ntebe kuri izo ntebe nabonye abatama 4:20 umwe ku ntebe bambaye impuzu zera kandi bari bafise ku mitwe yabo ibitsibo vy'izahabu rero abatama 24 ndashaka ko mubona ko barabamarayika bamarayika ntibarimwo ibiremwa vyo mu ijuru ntibiri kumwe n'ibitsibo n'intebe murabona ntibigeze babishiramwo n'abamarayika ntibigeze banesha namba muraba mu nyuma ya gato y'indirimbo baririmba n'ibindi bigaragaza ko batarimwe murabona baririmba indirimbo yo gucungurwa rero abamarayika ntibakeneye gucungurwa murabona ni byiza cyane ariko bari abantu bacunguwe sindi mwebwe murabantu sinja kuronka umwanya wo agufati bariko mwebwe muri ko murandika namba mushaka kumenya ko bari abantu bacunguwe mufate Matayo 19:28 ni byiza cyane 19:28 Matayo byashyiriwe Yohana 3:21 hanyuma mufata ibyo byashyiriwe Yohana 20:4 ibyashyiriwe Yohana 2:10 Petero 1:5-4 Timoteyo 2:4-8 ibyo bizotuma mumenya ko bacunguwe nshaka guca muri ibyo muri iki gitondo murabona kandi mwashobora gusa kubisuzuma mu mayinga murabona ntibari abamarayika ntibari biremwa byo mwijuru bari abantu bacunguwe murabona murashobora kuraba impuzu zabo ukuntu bari bambaye murashobora kuraba igihagararo cabo ibyo bari bafise murashobora indirimbo ibyo baririmba maze mukamenya yuko batari abamarayika ndanka gushika kuri ibi ariko reka dusome ikindi cyanditswe kimwe muremeye ni byiza cyane reka dusome Daniel igice kindwa kanya gato inyuma nga Daniel igice kindi kandi dusome gusa cyanditswe ngado ndashaka ibi bigiye gufata cyane rwose iki gitondo mu butumwa usigaye ndazi neza yuko bija gutuma mwiyumvira neza cyane kuruta mumaze kubisoma no kubona igice cya Daniel igice kindwi cya Daniel kandi reka dutangure ubu kuva Daniel reka dufata igice murongo w'icenda ubu ni mwumviritse neza rero ibi bintu kandi nkomeza kwitegereza bakiriko barashiraho intebe z'ubwami maze hazu wa mbere na mbere aravyagira imyambaro yiwe yera nka sheregi kandi umushatsi wiwe wasa n'ubwoya bw'intama yera derera intebe y'ubwami bwiwe yari nk'ibirimi by'umuriro murabona ubugira kandi uwo muriro usa na simaragidu garutse akandi amakuru dumu yayo yari nk'umuriro waka kandi uruzi rw'umuriro rwiburuka ruva imbere yiwe ibihumbi n'ibihumbi baramukorera kandi amasinzi n'amasinzi ngaba bacunguwe banyu bari bahagaze imbere yiwe akandi manza zirashingwa ibitabo mu bwinshi birazingurugwa ubu murabitse imanza zarashinzwe murabona ubu mwitegereze Daniel igihe yabona intebe z'ubwami ku rubanza zaragaragara yabonye intebe z'ubwami zishirwaho azavuye mu ijuru wa mbere na mbere ayaje apfuye mu ijuru ariko igihe Yohana yabibona intebe y'ubwami yari imaze kwicaragwako na Yesu kandi intebe y'izintumwa n'abasogokuruza bacungwe zari zamaze kuzura murabona Daniel yabibonye imyaka amajanatani imbere y'igihe cya Kristo kandi inyuma ya Kristo bingana n'imyaka 2500 kandi Yohana yari kwarabaho hariya mu gihe kigiye kuza kandi yari yabonye byose bishikaho Daniel atabibonye murabona yabonye gusa wa mbere na mbere w'igihaje yaramubonye aje ariko igihe Yohana yamubona igihe intebe y'ubwami yari yicawe ko murabona intebe y'ubwami zari zashizweho hamwe n'uwa mbere na mbere w'igihe kandi urubanza rwari rwashinzwe ariko igihe Yohana yamubona babatama ntibari bwa togwe mu gihe cya Yohana cyangwa igihe cya Daniel ariko bari baramaze gucungurwa mu gihe cy'iherezo Yohana yo mana we mbega sibyo mbega sigitangaza rero Daniel ndwiya mbega Daniel yakoze iki yabonye imbere y'igihurubanza yabonye intebe z'urubanza zagaragara murabona zategerezwa kuba zigaragara nta Yohana mu gihe ciwe inyuma y'izamugwa ry'ishengero zari zicawe kona babatama bacunguwe mbega umutama bisigura iki ufashe ijambo umutama mfise nka izo nsiguro zose zanditse ngaha ndaziretse gusa umutama bisigura umutware w'igisagara cyangwa umutware w'umuryango umutama umutware w'ikintu kinaka nk'uko noba mwene data neviru ubunyene n'umutama w'irishengero niki n'umutware w'uyu mubiri wo nga murabona akantu mukuru w'igisagara yoba umutama w'iki gisagara murabona umutama w'ibisagara muribuka mu bihe vya kera vya Bibiliya batama bibisagara umutama bisigura umutware w'igisagara cyangwa umutware w'umuryango Irero bari bangahe 24 batama 24 nivyo nivyo ubu yo mana we bari bande zantumwa 12 na ya miryango 12 y'abisirayeli basogokuruza 12 rero tugiye kurubiraba neza gushikaho tugera kubindi byigwa kandi twemeze yuko ari byo reka mwebwe ndanezerewe ko muri ko muravyandika ubu murabona basogokuruza 12 n'imiryango 12 y'abisirayeli ubu mwitegereze Yesu yavuze ati Petero yarabajije umunsi umwe ati mbega tuzoronka iki twasize data mama umugabo umukenyeza abana ibintu byose bindi twaretse byose Petero yavuze twaretse abakenyezi bacu twaretse abana bacu twaretse data na mama inzu zacu n'amatongo yacu kugira ngo tugukurikire yavuze ati nukuri nukuri ndababwire yuko muzokwicara ku ntebe z'ubwami 12 mucira imanzi imiryango 12 ngabo n'abacungu abatama bacunguwe Murabe murabe Dawidi ashushanya Kristo murabona igihe Dawidi yaja ku butegetsi ikintu ca mbere yagize igihe giteye ubwoba imbere y'uko agera ku butegetsi yamara yarafise ugusigwa kuri we ego ugusigwa kwari kuri we kandi abantu benshi biyumvira bati yari ntagondwa ntoya gusa umuntu mutoya atandukanye yagerageza gusambura ikintu kinaka ariko hari abantu bamwe bari bazi ko yari agiye kuba umwami bagumye neza hamwe nawe mwene data ashaka kuvuga ako utoshoboye kubajana kure yiwe mugiye babandanya bagenda umunsi umwe yari hejuru ku musozi yaravye hasi maze abona igisagara ciwe gitoya akunda gikikujwe n'umwasi kandi yari hari hanyuma yibuka igihe yari umwana mutoyi kandi yakunda gutwara intama hariya kandi yanywa ry'amazi yari amazi nyayo twarabivuze ko ngantage kinini yakihaciye amazi y'ubugingo kandi nguwo yiyumvira na nyoye kurarya kandi ni cififuzo ciwe gitoya ryaba yitegeko ku muntu wese yari afise mwene data babiri muri abo bagabo bafashe inkota zabo maze bararwana n'abafilisiti ahantu hangana n'ibirometero 24 batera iburyo nibubamfu kugira ngo bamuronkere amazi y'iyo soko bari bazi ko agiye kuza mu bushobozi ego mugenzi igihe kimwe umwe muri bo kugira ngo amukize yasimbiye mu mwobo maze yica intambwe atawumu afashije barabarwanyi kandi igihe byaza mu butegetsi murazi ivyo yakoze yagitse umwe wese muri abo mutegetsi w'igisagara kinaka murabona Kristo hari yunesha zoganza kugisagara abanesheje uno munsi yo tubonye ko agiye kuza mu bushobozi Kristo azotegeka muri yisubudagi na leta zunze ubumwe na bose bategerezwa kugwa igihugu cyose gitegerezwa kugwa ubwami bw'iyisi bwacitse ubwami bw'Imana yacu n'ubwa Kristo wiwe kandi azotegeka maze aganze kuri bo ibyo nivyo turazi ko agiye kuza mu bushobozi rero icyifuzo ciwe gitoye n'itegeko kuri twebwe ashaka ko ndamuserukira muri ki katimbuk tugatoya ha atabiceri 50 vy'amahera aho atakintu nakimwe gihari atari umugwi w'abantu bagowe ico ni cifuzo amina ntutegerezwa kugira byinshi cyane ntutegerezwa gukora ibimenyesha gusa ko ashaka kugenda mina nta kindi namba ashaka ko nkora ibindi ko nigenza ukundi nk'aba bashiki bacu n'abandi namba ashaka ko nkora ikintu kinaka Imana ihetsa kigwe nibakwe kuri jewe no bikwe kubikora nibyo turazi ko aje mu bunkomezi atacho bitwaye ico ivuga namba ntegerezwa kwiyambura ibindi mera byose n'ivyaha bikunda kunyizingira ko vuba reka nsiganigwe ibyo nashizwe imbere nihanganye reka ntumbere Yesu Kristo niwe nyanduruko yo kwizera kwanje kandi niwe yagusozere yaraje mu bushobozi abarya batama babatama 24 ni byiza cyane 12 hariya mu byashyiriwe Yohana tubona ibi mu gitabo cy'ibyashyiriwe Yohana nko mu gice cya 24 tubona yuko umugwa wa Yerusalemu wari ufise amatangurira 12 ibyo nibyo kandi wari ufise imiryango 12 hari itatu muri buri ruhande gatatu kugwiza kane ni 12 neza na neza ukwihema ryari mu bugaragwa kuko Yohana yabonye neza na neza ikintu kimwe nk'icyo Mose yabonye igihe yari hariya hejuru ikintu kimwe nk'icyo Pawulo yabonye kandi rero tubona yuko aya matangurira 12 yari amazina y'intumwa kandi zijya nzuga 12 yari afise ryari buri muryango kuri uku kuntu tubiraba maze tukabona abo batama 12 imiryango 12 intumwa 12 amatangurira 12 nzuga 12 yo mana we mufate ibiharuro by'Imana na ka kandi ntimushobora kubihusha ahantu na hamwe azogenda tumbereye ahariho hose buri gihe iyo niyo mpamvu murabona dufise iminsi itandatu y'igihisi yakozwe kandi turi hafi y'uyu munsi w'indwibu imyaka ya mbere ibihumbi bibiri imana yahoneje amazi yahone isi n'amazi imyaka ibihumbi bibiri igira ba kabiri kristo yaraje ubu turi mu gihumbi n'amajana atandatu n'igihumbi n'amajana chenda na mirongo itandatu nari neza kuruga kanya gato yaguze kandi murabe Yesu yavuze ati ubu ntibizoshika ku mpera yavuze ati kuko ntegerezwa kubandanya igikogwa ni ntabikora igisasu kirimbuzi nzo kizohonye kiri n'umubiri cyose kubera ineza yabatoranije nzogabanya igikogwa mu bugororotsi kugabanya igice cy'igihe murabona hanyuma yanganje y'imyaka igihumbi wa munsi uhambaye mu gishengero rya rwanije ishaha mu gihe cy'imyaka igihumbi bitandatu rero igigira igihubi ibihumbi ndwi n'inganje y'imyaka igihumbi nk'uko imana yafashe imyaka ibihumbi bitandatu byo kubaka isi rero imyaka igira ibihumbi ndwi yararuhutse ibikorwa byayo byose kandi ishengero ryagwanije isi mu myaka ibihumbi bitandatu hanyuma imyaka igira ibihumbi ndwi ishengero riraruhuka imyambaro yera abo batama bari bambaye ni kugororoka akwabera ukwera bisiguru kugororoka kandi kubera bari bambaye abaherezi abacamanza bambaye izera abaherezi abacamanza abahanuzi n'abandi murabona icyo bari bambaye izera babatama 24 bazoba abatama 24 hazoba 12 mu miryango 12 ya Isirayeli intumwa 12 bishengero kandi mu birimba by'umwami ahambaye mwibuke bicaye hariya bariya kandi nguyu mugeni na Kristo bicaye ku ntebe yiwe y'ubwami n'umukenyezi wiwe yicaye iruhande yiwe ishengero babatama 24 zankone ibihumbi ijana na 24 bo mu rusengero bamukoreriye ahagurutse umukenyezi wiwajana nawe yomoyoma nawe muri icyo gihe gihambaye kigiye kuza igihe icyacose n'igisa n'ibya iyo nyubako zose izo nyubako zose nini ya nziza abantu bakunda uno munsi ayo mahera yose no kwifuza n'icyacose n'abagore beza n'abagabo n'icyo cyose bagerageza kugira umubiri wabo ikintu kinaka cyangwa ikindi kuba umutego w'umurwanizi kugira ngo arungi kubugi ngo bwabo mu kuzimu bizozimangana kandi bibore kandi inyo zo kurukoba zizobarya kandi ikintu cya mbere inyo zo kurukoba icyo bigeze kuba cyose kizocika umuriro w'ibirunga kugira ngo bisubire mu busa kiretse ibisigarira byawo n'umunyota w'ibirunga kimwe muri ibi bitondo mugenzi kimwe muri iki gitondo ibihe byose bizoba birangiye izosubira imereko amashurwe imirima yuzuye amashurwe yerana n'akamoto kaba kamaroza bibiyi zivanga ishurwe ry'ibiti c'ubugingo kandi Kristo azogaruka igitondo kinaka igihe inyoni nini y'inuma zizokwicara mu biti kandi zikaguruka rero urupfu ntiruzongera kubaho kandi n'umubabaro ntuzongera kuba Kristo n'abacunguwe biwe bazogaruka ku isi atari abantu bashaje ariko bakiri bati ibihe byose abadapfa tuzoba tumeze nkawe izuba n'inyenyeri tuzosubira kwaka ndabo yewe kururiya murwa mwiza umwami wanje yateguriye uwe abiwe aha bacunguwe bose bo mu bihe byose bazoririmba ubwiza bakikuje intebe y'ubwami yera ndakumbuye ijuru n'ubwiza nzobayo mbega umunezero uzoba igihe nzobona umucunguzi wanje muri icyo gisagara cyiza haba ukuntu nkumbuye kumubona yo ndashaka kumubona ndabohewe kuri uwo murwa mwiza Yohana yarawubonye ku kizinga Patimo umanutse nk'umugeni asharirijwe kubw'umugabo wiwe ubwiza bwawe ndashaka kububona umunsi umwe ndashaka kumubona no kuraba mu maso hiwe kuririmba hariya ibihe byose ubuntu bwiwe bw'agakiza ku mabarabara y'ubwiza reka nduzi ijwi ryanje imitwarire rikwiheza amaherezo muhira kunezerwa ibihe byose ugute inzira buke buke no akunyerera mu ibarafu ubushuhe bukeya n'imirimo yo ku munsi ndifuza ku mukenyezi wanje na mabere boza maze bakaririmbira irya ndirimbo namba no bishobora indi imirimo y'ibarabara zosa n'ubusa igihe nzogera ku mpera y'inzira ibyo nibyo ndibuka ijoro igihe naheba ishengero kugira ngo ntangure mu gikorwa icivuga butumwe igihe mwese mwarira nta numwe yasigaye nta bose nkumbure bamwe bamwe muri mwebwe bari nga mushiki wacu namwe ne data Spencer hamwe nkumbure n'abakera ba bakeya baragiye igihe barira nga ariko igihe mwemu yeravo yavuga ati utegerezwa kugenda kandi ndibuka igikorane canje ca mbere inyuma yawe nari nagiye maze amezi meda yagiye Jones Boro Beki yari umwana mutoye cyane bagiye mu itereni shaje Cotton Berteba byabatwaye iminsi kugira ngo bahashike kandi nari hari igihe yaza muri iryo joro twaragerageje kuja mu nyubako y'ishure kurengana amabarabara atatu mu polisi yari yazibiye amabarabara gutya amabarabara yari yuzuye nategerezwa akuba kuba bakuncisha mu mabarabara no kuzenguruka kugira ngo twinjire aho hantu meda yaravuze mbega baje kugira ngo bakumve uvuga ubutumwa gapi navuze nto ya hanyuma twararirimbye baje bava mu buseruko no mu burengero baje bava mu gihugu cya kure kugira umunsi mukuru hamwe n'umwami gufungura nk'umushitsi wiwe ukuntu iz'ingenzi zihezagiwe bitegereza mu nyonga hiwe hera hakayangana n'urukundo rw'Imana basangiye ubuntu bwiwe utubuyenge tw'igitsibo ciwe mu gukayangana yo Yesu araje vuba ibigeragezo byacu bizoba rero birangiye iyo ikinamba umwami wacu yoza uyu mwanya kuri abo batagira icaha iyo none byo bazanira umunezero canke umubabaro n'ukwihebura gukabije igihe umwami azoza mu bwiza tuzomusanganira mu kirere amina yo ndamukunda yo none byo bazanira umubabaro canke agahinda kaba kabije canke byo bazanira umunezero igihe umwami azoza mu bwiza tuzomusanganira mu kirere hamwe n'ivyo vyiyumvira mu bwenge bwawe reka twunamike imitwe yacu umwami abishatse kandaja guheza kino gikorana iki gihe data bo mu ijuru yo baje bava mu buseruko no mu burengero baje bava mu bihugu vya kure ndiko ndiyumvira kuri zirya zamugwa rihambaye abantu ba nabwiye ubutumwa muri Afrika mu Buhindi no mu isi yose ukuntu nzoboha mu maso habo bugira kandi benshi muri bo barira baje ku ndege kandi bishimikiza inzitiro kandi bavuze induru bongera barira ndiko ndiyumvira igihe basohotse bari kumwe na Pauli igihe kimwe barapfukamye hanyuma barasenga yavuze ati ndazi neza ko atanu umwe muri mwebwe benshi muri mwebwe ngaha ntibazosubira kubona mu maso hanje ariko baje bava mu buseruko no mu burengero baje bava mu bihugu vya kure kugira umunsi mukuru hamwe n'umwami gufungura nk'umunsi shitsi wiwe ukuntu iz'ingenzi zihezagiwe zitege bitegereza bitegereza mu nyonga hiwe hera mu bwiza bwa Simaragido hakayangana n'urukundo rw'Imana atari gusitara canke ibuja ariko muco w'Imana ukayangana n'umuntu muco w'Imana basangiye ubutumwa bwiwe utubuyenge tw'igitsibo ciwe mu gukayanganewe mana igihe kara ryaka ryakora ku muhanuzi eri nk'uku kweza gushoboka ijwi ry'Imana ryavuga riti ninde twotuma rero yishuye ati ndi hano bari je utuma yo rungi ku mumarayika igitondo abakerubi n'amababa atandatu nk'uko Yesaya yababonye bagurukira mu nyubako basemerera batu weru weru wera ni uhoraho kandi Yesaya umuhanuzi akiri muto yavuze ati ndi umunyaminwa yanduye kandi mba hagati y'ubwoko bwanduye kandi amaso yanje yabonye ubwiza bw'uhoraho inkingi zaranyikanyize mu rusengero kandi umumarayika yakuye urutambi ku gicaniro hanyuma afata ikara ryaka maze yarikoza ku minwa yiwe avuga ati ndagejeje iminwa yawe ubu uvugishwa mwana w'umuntu urungika umumarayika kino gitondo mwami ezi iminwa yacu n'ububisha bwose weze imitima yacu maze winjiremwo mwami sangangura ugushaka kwacu ivyo reka ubugombe bwanje muri wewe bube ubugombe bwawe mwami yokora ubugombe bwawe muri jewe we mana kandi undeke n'ishengero ryanje n'abantu banje babe abawe ewe mwami turishikanye twebwe ubwacu kuri wewe kandi nk'uko umwivuzi w'amazina y'abandi naje avuga ati amamiliyoni ubu mucaha n'isoni bariko barapfa hariya muri Afrika mu Buhindi mwisi yose ibihumbi by'i ku isaha kandi bahura nawe batakuzi amamiliyoni ubu mucaha n'isoni bariko barapfa yamaramana barajanjagura umutima wanje mwibipande kubyiyumvira mwumvirize amarira yabo y'umubabaro n'umururazi ihute mwene data ihute mu buhungiro bwabo noni ngoga wishure mwigisha ndi ngaha bikore mwami bikore ubugira kandi nakoze ibicumuro by'ubwoko bwose data muri uyu mwaka weze ndasenga ngo umparire kandi muri uyu mwaka mushasha mwami usubire unsige bushashu nyemerere nje kuraya ama miliyoni bicaye hariya mu byaha no muba bumaramare bariko barapfa ndabashire uku guhishurirwa guhambaye kukuri kwawe ndabashire ugusigwa kwa mpemu yera kugira ngo kuri wa munsi bazoshobore kuza bavuye mu buseruko no mu burengero bakaka nk'utuyenge kugitsibo chawe mfasha mwami kuja hariya no kurondera no kubakura mu butaka mu bucafu mwisi mu bucafu n'umwanda babayemo kandi bemere babone imana yera imbozi kabaha kubaha nk'aba Kristo bejejwe kandi batunganye imbere yawe bahindure bapfa mu bibi bapfa mu binezereza by'isi by'ubwoko bwose kandi bahindukirira Imana nzima kandi bagire intumwa z'ubwami bwawe kubwurya munsi uhambaye ezi shengero ritoya muri iki gitondo mwamezesha buri muntu wese ari ngamhemu wawe mazureke mhemu yeraze mu mitima yabo umwe wese muri twebwe vyura mhemu amba wa muri bo asanzwe buguruye imitima yabo kubwo guhitamo kwawe bahakanye ubugombe bwabo bwite maze baraza kugira ngo bamenye ubugombe bwawe abakiri batoya mwami benshi muri bo n'abana batoya gusa ese ingene ubonsa mu maboko yawe ese ingene muvyeyi yitwarira ku mwana we mutoya ahanagura amosozi mu maso yabo kandi abaha ibintu bidasanzwe koko abakunda uko niko dukunda abana bawe batoya bakivuka mwami ntibarashobora kugenda ntibashobora kuvuga ikintu kimwe bashobora gukora nukurira no kuraba mama yewe mana bagumize mu maboko yawe buke buke nk'utwagazi twintame maduto yamaze ubarongore gushitsaho bakuriye kuburyo bashobora kugenda barongore rero mwami mu nzira zigikogwa babikore duharira ibyaha byacu nk'uko duharira abadu cumuye ko ntutujane mu bitwosha nabe ariko dukize wa mubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahirira ari ibyawe mu izina rya Yesu Kristo Amena. Imani bahezagire nizigiye yuko Imana yabakoreye ikintu kinaka muri iki gitondo kugira ngo mutangurire umwaka mushasha kuri ico kintu ko nkunda Yesu Kristo kandi umunsi umwe mushaka kumubona ko mumukunda no kubana nawe ibihe bidashira nicifuzo canje yuko atanu umwe muri mwebwe azotsimira yuko umwe wese muri mwebwe azokizwa kuzuzwa mpemu yera maze akiziga akazigamwa gushitsa ku munsi w'ukuza kwiwe kuko nizera yuko wejejwe ubu nsubije igikorane mwene data Nevire.